mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo izamurwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya kane ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatanu i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri shami ngaha iyuma ni ibakwe rinini ya kuronka ubu butumire bwo kugaruka ubugira kandi twagize ibihe byiza ngaho ubuheruka kandi rero igihe natahura ko notegerezwa kugaruka ibyo byatumye niyumva neza by'ukuri kumva ibyo bishinga ntahe n'aya majambo meza y'abantu ibyo bisa n'ibigutera intege bukeya. Billy yambwiye yuko urya mwene data ava i Las Vegas umwe yashaka igikorane hariya kuri rirya shami yamuravye bunonye n'igikorane kirangiye ngaha dufise umwanya niko yavutse yuko dushobora gucishamo nyene mu kwezi kwa mbere imbere y'igikorane cyo muri Phoenix murabona wo kuza i Las Vegas kandi rero twamye dushaka kuja hariya nibaza yuko mwene data Art Wilson yakunda kuba hariya haraheze igihe kirekire cyangwa ashobora kuba kiri hariya kandi yaransabye yukuza we na mushiki wacu Wilson sinaronsa ko karyo rero nkumbura iki kizoba ari cyo gihe noshobora kujayo urabe gusa Biri Paul canke mwene data Roy Borders nibaza yuko ari ngaha hantu kanakwa umuntu umwe yavutse yuko mwene data Roy yari ngaha mwene data Perry canke uwo ari we wese muri bo bazoshobora kubabwira mushireho amatariki gusa dutegerezwa kuzirako rero nabonye abakozi b'Imana benshi ngaha mu kanya gaheze bene data nezererwa kubona noshimye kuba mfise umwanya nkajana namwe muhira kuko ndazi yuko mufise hariya abatetsi beza gusumba abandi bose bo muri iki gihugu ibyo ni byiza kandi ubumwe ne data Perry afise kuri uyu mugoroba bibiri kuri we yagize ibintu bibiri bimufata kimwe muri byo nuko yakase iriya mikoro hanze hariya ibyo biri birakwiragira mwene data birakwagira mwene data Perry nibaza yuko wari ufise amakosa by'ukuri ariko wa umuntu umwe yari yiteguye kuvuga ibyo byari byiza kandi ubwo rero ubugira kandi yagiye hariya kandi ariko aravuga yavuze ati yemwe yabwira mwene data Korinsi cyanke bamwe muri bo yavuze ati ibyo kurya byo mu iri joro byari byiza ariko ati ndababwiye ati uriya mugabo ategerezwa kuba ari umunya Espanye cyangwa ikintu kinaka cyangwa umunya Mexique ririya ryari ipiripiri ibiri baba gusumba iyo nigeze guhonja yose yabandanije gutyo kandi yariko aravugana n'ubuteka n'ugutegeka abatetsi yavuze ati ndi utegeka abategetsi ni Texas kuri mwebwe tuzomushira ku murongo ngaha muri Arizona mu kanya gatoye sibyo niyaguma hafi yacu by'ukuri ni byiza kuba ngaha kandi nibaza yuko ibyo bitumvikana nk'ibitebu ariko n'uburyo bwo gutwenza ku buryo umwami ubwiwe yari afise bwo gutwenza murabizi yavuze ati Herode genda ubwiri rya mbwebwe murabona uno munsi ndirukana madayimoni ejo nzotunganywa rwose rero yari afise uburyo bwo gutwenza rero ntibija kutubabaza sinibaza rimwe na rimwe kandi ubu twatebye gatoyi kenshi na kenshi ndavuga ubutumwa nk'amasahane rero ibi mu gihe nzi urupfasoni rw'uyu mwene data na mushiki wacu ngaha ishami turabivuga mu ncamake muri iri joro kandi nyine nabwiye Teri navuze yavuze ati ni giki dushira ko ibande y'amasaha abiri navuze nti oya Teri uyu ni umunsi mukuru navuze nti nk'iminota mirongo itatu cyangwa mirongo ine gusa mbwira abantu ikintu kimwe icyo no gerageza naho biruka igihe cyose mu gihe nzibyo igihe nari umwana mutoya abantu bakunda kuza kumviriza kuko nari umwana avuga ubutumwa umusore gusa umwana mutoye kandi bavuga bati yemwe Billy Branham murazi ni umwana gusa ntiyigeze aca ku ishure rero ntiyigeze rero buje kumviriza amajambo yanje acagaguye icyongereza cyanje cy'ikentuki kandi bahit na hence zanje na toto
na Kerry ibi niho muri kimwe muri birya bikorane ngaha ntagiye kinini giheze bavuze bati tuzohagarara twese maze turirimba ururirimbo rwo guhayagiza igihugu narahagurutse maze mvuga nti kuberi wanje hakera muri Kentucky hariya ico nico gihugu conyene narinzi byacho rero nirwo rwaruririmbo rwo guhayagiza igihugu aho ngeza kubinyekirekeye rero ubu iyo maze gukura naho biruko yamara tu urinji nutegerezwa kuronka ikintu kinaka kuruta ibyo murabona turafata Paulo yavuze yuko igihe yari umwana navuga nk'umwana kandi nkiyumvira nk'umwana wigenza nk'umwana ariko kukura rero utangura kuvuga utangura kumva utangura gutera intambuko za mbere udahagarara neza maze ukagwa hanyuma ugasubira ugahagarara maze ukagerageza ubugira kandi hanyuma wewe hahetse umwanya ushikaho ushobora gutambuka utumbereye neza kandi ibyo nibyo dutegerezwa gukora nk'abasirikare b'umusaraba none ni igiki cyo gutambuka utumbereye neza kuri iyo nzira ija mu bwiza nizera yuko tubaye mu bihe bya nyuma by'akahise cy'iyisi nizera yuko by'ukuri yuko kuza k'umwami kuri hafi nkumbure gusumba uko tubyumvira rero ubu nk'iminota 30 gusa nk'umwanya wanyu cyane ikintu kinaka nifuza ko mumera amagabo kucanditswe nifuza gukoresha nk'igisomwa kandi ndisunga n'ibindi byinshi ngaha nda nicaye muhira uwundi munsi nariko ndiyumvira kuri iki cyiyumviro rero nariyumviriye nti yemwe sindabinzi mvuga kuri iki canditswe cyose ndaja gufata igice cyacu gusa kandi muri ibi bikorane bitoya gusa nk'ico duhava tugira iri joro ndashaka kuvuga ikintu kimwe mu gihe muri ko murazingurura hariya muri Zaburi icambere Zaburi ya 27 ndashaka gusoma 50 ya mbere nifuza kuvuga ibikubicanye n'aya mashami y'abadandaza b'abadandaza ba full gospel mwene data peri yari kwaravuga kuvyerekeye ibintu nibindi bishaka ba nibindi bishasha baronse nibangahe bibuka igihe twaronka irya bande kandi byigishijwe hani Phoenix muri kimwe mu bikorane kubicanye n'abagenzi ni gihe ki rero irya yari intango ya kirya gitabo murabona igihe ibi byashika hariho ukugaragara kw'insiga bwenge ku ijambo ry'Imana ryanditswe ryo muri iki gihe ku buryo iki kintu kinaka kidashobora kutwegera ubugusa kuri n'iby'ukuri cyane ibintu mu byoba bitangaje kuri mwebwe kubamenyesha gusa ibiriko biraba by'ukuri benshi muri mwebwe abashitsi nkumbure bumva aba bantu bahaguruka maze bakavuga ibi ku byerekeye ubutumwa bw'iki gihe n'ibindi ibyo biri bariko arashika ko n'isezerano ry'Imana ryo muri iki gihe ibyo yasezeranye yuko yokoze kandi turamubona mu byanditswe agaragaza nyene neza na neza ibyo yavuze ko yokoze mu buryo bumwe ibyavuzwe bitaraba bishika neza na neza mu buryo butunganye igihe cyose kuko ni Imana ibivuga iyo umuntu sindazwi ishingu wari we azogerageza kuvuga ikintu kitaraba nk'uko hariho amahirwe makeyi mu miliyoni 11 umuntu yokubwira ikintu kinaka cyoshika ku ye kinaka amwe mu mamiliyoni 10 kandi rero niki banza byoberamwo byoba amahigwe make nko ku mamiliyoni 100 hanyuma rero igihe byoshika ko kubandanya n'ukuntu bizoshika n'ikindi kizoba kiriko kirashika n'ibindi ibyo birenze ibyo gucacisha iyo tubonye bitunganye rwose igihe cyose n'iminsi yose rero bibari Imana kandi rero tugaruke mu byanditswe bishobora kuba bishasha kuri twebwe ariko tugaruke neza mu byanditswe tutazi naho turaba kandi nkemu yera azana no gushira hamwe ijambo ryose rikagira ishusho hariya kugira mu kutwereka igihe tubayemo duhindura ibiringo by'ibihe turi mu mfuruka biroroshe iyo umuntu kanaka katiye mu mfuruka y'umwubatsi w'amatafari afatiye mu mfuruka atangura umuntu wese aryamika amatafari neza ku murongo umwe nk'uko idini rinaka ritangura kandi riga atangura gukurikira umurongo ni byiza cyane ariko iyo ushitse muri ayo mako naho utegerezwa guka tugasubira mu yindi nzira rero Imana ntiriko iruba ku ruhome iriko irubaka inzu murabona kandi hariho ibinogo by'amakona yavuze bitaraba hano muri Bibiliya kandi ayo makona nta muntu yoshoboye kugerageza kubaka ikona ariko bitegerezwa kwisunga igicapo cy'inzu ivyo bitabaye uko bitegerezwa gusubira gusenywa rero turashima Imana kugira neza kwayo no gufatanya namwe bantu ninzu gitsuguru y'umwami yaduhaye kandi biciye muraba badandatsa namwe nshima namwe shimangira yuko ntizera ntizera abantu bari mu madini ariko nta mwanya munini yafise wo guhanura madini kuko rimwe ryose ryuba ku ruzitiro kuri iryo nyene kandi gusa nkuko ndibaza yari yamvugo ntoya ya mwene data David kubijanye nuko yariko yorora imbata hanyu mu ruzi ruraduga kandi imbata yose murazi zashaka kugufatanya hagati yazo kandi ntizashobora kubikora kuko zose zari zikikujwe n'uruzitiro ariko amazi amaze kuduga yatwaye gusa icyo mbata inyuma y'iyororero ry'imbata rero niyumvira yuko iyari yo nzira yo kubikora n'amazi gusa ariko araduga murabona kandi dushobora gusohoka tukaja inyuma y'iyororero no gufatanya hagati yacu murazi tukagira urukundo rw'ukuri rwa Kristo mu mitima yacu kandi aba batandatsa ba full gospel bambereye ubuhungiro kubera ko ibihe byinshi ndafise bene data beza ndibaza mu idini ryose twigeze guhura aba presbiteriana ba ruteriana aba batiste aba penekoti ubwoko bwose bw'aba penekoti ishengero ry'Imana n'aba nazaraya aba pilgrim holiness bene data bobeza ahantu hose ariko ibihe byinshi ntibashobora kunyakira mu muryango wabo kubera ko murabona si kubera badashaka kuvyizera ariko murabona bishobora kubakura mu idini ryabo kandi gihe ukoze ibyatankeka ivyo nivyo bishika hano ntagiye kihaciye hariho mwene data w'umumetodiste yaje kuri jewe simvuga izina ry'uwo muntu mwiza yariko arandikira inyandiko ku byerekeye gukiza indwara ku Imana hanyuma ati wanje ngongo tuyage turicara kandi tuvuga umwanya muto yavuze ati ikintu conyene kiutukwankira nuko umwanya wose ugumana n'abapentekoti navuze nti rero reka idini ry'abametodiste ribiterere nzoza ibyo byari bitandukanye murabona yavuze ati yemwe atanke sindi shengero metodiste jewe nduwabo gusa navuze nti ivyo nivyo murabona ni bamwe abapentekoti ni bamwe bugurura inzugi zabo murabona ni bamwe shobora kwifatanya nabo bose bazokugura kuki bariteguriye kwinjira nkuko mu byashyiriwe Yohana igice cya gatatu havuga hati mpagaze ku rugi kandi ndadodora namba umuntu uwari we wese yuguruye urugi nzokwinjira kandi dusangire kandi yari Yesu twese turazi ko yari Kristo kandi we ni ijambo ibyo no kuri we ni ijambo kandi kubyivya abadandaza babagufitsgo full gospel bambere y'ubuhungiraho dushobora kuza twese nta mashengero agiterera bose hamwe abo bantu bapfa mu mashengero hanyuma tukaza twese hamwe kandi tugafatanya ku isi yose impande zose kandi rafa shije gushinga amashami menshi mu isi yose y'abadandaza baba full gospel ndashima kubwako karyo naronsaho abo badandaza bazogiterera rero amashengero yose ashaka kuza kuko biri kose ariko rero namba sinigera ngerageza gukura umuntu mu ishengero ryiwe guma gusa mu ishengero ryawe hanyuma umukwiragiza umuco murabona ba umukristo nyawe umwungere wawe azogushima ukuri w'umwitigirwa uwera w'inkomoko umuntu wese yizera Imana azoshima umuntu nk'uwo ego ubu ndashimiye mwene data hano nk'umupfasoni wiwe n'irishami kuri aka karyo kandi reka irishami rikure ese imihezagiro y'umwami yoba kuri ryo kandi rikaba igikoresho cyo mu biganza by'Imana cyo gukiza amajana n'amajana y'abantu imbere yo kuza ku mwami kandi no ku yandi mashami canke abaserukiye hano bavuye muri ayo mashami tabo cha zaburi bu nshaka kuvuga kukigwa kidasanzwe iri joro gusa mu mwanya muto y'indafise ibyanditswe hano kandi niyumviriye nkumbure ko mu ijoro nari ngiye kuvuga kubicanye n'ikintu gitandukanye ariko ndabona umwanya ugiye kandi sinashatse gucererwa ikiringo nk'ico kubwivyo nazinguruye ngaha ncanda ronka ibyanditswe bindi bikeye kandi nshaka kuvuga kucigwa cizamugwa murabona rero turizeye ko hazobizamugwa abakristo bose baravyizeye abasoma bibiliya bizeye ko hazoba izamurwa kandi ubu dusoma nk'icisha imikizo dusoma zaburi ya 25 nshatse kuvuga ndabasavye imbabazi zaburi ya 27 umurongo wa mbere gushika kuwa gatanu uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje nzotinya nde uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje n'indazonca ivutu hamwe inkozi z'ibibi zari zinziye ngo zirye inyama zanje nibo barwanizi banje n'ababisha banje baratsitaye baratemba naho ingabo zosagaza ngo zintere umutima wanje ntiwotinya naho intambara yovyuka ikandwanya no muri yo norema ico nsaba uhoraho ni kimwe nico nzohora nitwaririka no kuba mu ngoro y'uhoraho iminsi y'ubugingo bwanje bwose Nharabu bwiza bw'Uhoraho nkihweza urusengero rwiwe kuko ku munsi w'amagorwa zonzigama akampisha mu ihema ryiwe mu bwigobeko bwo mu ihema ryiwe niho azompisha azonshira hejuru ampagarike ku rutare ese Imana yo kongereza imihezagiro yayo kuri uku gusoma ijambo ryayo ubu uno munsi tuvuga kuri iki gicirwa kandi rero bamwe muri mwebwe mushobora kuba mutandukanye n'inzira mfata ariko nibangahe hano bizeye ko Bibiliya yigisha ko hazobitsamugwa ry'ishengero ego mugenzi uko nukuri neza na neza izamugwa gishangere nimba uri umumethodiste batiste presbiteriano cyangwa ari we wese penekoti hazobitsamugwa kandi niyumvira mu kuvuga si ngerageza gusakutsa hano kuvuga ikintu kinaka ico nibaza ko conezereza abantu sinigeze nagirwa n'ivyo nshaka kuza hano kandi nkavuga ikintu kinaka uko numva ndongowe kukivuga ico niyumvira ko coba imfashanyo kuri mwebwe ikintu gishobora gukomeza imigenderanire yanyu n'Imana namba uri umukristo kandi namba utari umukristo kigatuma uterwa n'isoni ubwawe gushikaho uhinduka umukristo kandi ni muri iyo ntumbero mpora na ntaryo ngerageza gutondeka ibyiyumviro byanjye nk'uko umwami andongoye ubu twaraburiwe kw'inyigisho ziri mu minsi ya nyuma zizotiturwa nimba mubishaka reka gusa tubisome umwanya mutoye gusa n'icete cya kabiri cya Petero igice cya gatatu reka dusome gusa akanya gatoye kuri ibi igice cya gatatu n'umurongo wa gatatu n'uwa kane reka ndabe namba ibi atari iby'ukuri irya mbere mukwiye kumenya nuko mu minsi y'iherezo hazoza abacokoranye bacokorana bakurikira ukwifuza kwabo babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe kuko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byamye uhereye kukuremwa kw'isi kuko biyo bagize ibigirankana yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'Imana kandi rikayarema mu mazi ibyo byatumye isi ya kera amazi ayirengera iratikira ubu turabona yuko igituma iki cigwa gikengeretse ni kubera ko uyu muhanuzi hano yavuze ko mu minsi ya nyuma aba bacokoranye bazoshobora kuza bavuga ibi bintu murabona byaravugishijwe impamvu abantu bariko barakora uyu munsi uko bariko barakora rero muravyiteze neza na neza kuko Bibiliya yabivuze mu minsi ya nyuma hazoba ibirandamuke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana banka kuzura baremantanya batigarura badakunda ibyiza bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwako abameze batyo wamubatera ibitugu mbega turashobora kuronka ukwigana kukuri neza na neza igihe Mose yaja muri Egiputa kuronka abana b'Isirayeli n'inkoni kurongora abana b'Isirayeli n'inkoni gusa mu minwe yiwe nk'icemezo n'Imana yo mu ijuru inyuma yiwe yakoze igitangaza hariya haji inyuma yiwe abiganye kandi bakora ikintu nyene yakoze murabona rero baje ubwa kabiri inyuma yaho yakoze ubwa mbere rero baraje kuko bariko barasubiramo ivyo yakoze biga iby'inkomoko turabona ibyo kandi ubu muravuga muti yemwe ibyo byari ibyo mu gihe cya Mose ariko ibyo byanditswe nyine bivuga ko bizogaruka ubugira kandi mu minsi ya nyuma nk'uko yane na yambure barwanije Mose niko nabo bagabo barwanya ukuri murabona ukwigana ubwoko bwose bw'ibintu kugira ngo bagore abantu kandi rero namba iri zamurwa rigiye gushika n'ikintu cyose Imana ifise mu nzira y'ijambo ryayo hariho na ntarye kintu kinakakiza ko ryono kuryono na namba risho bishoboka ni n'intumbero ya satani gukora ivyo nkuko mwene data hano yapfuye mu gikorane hari Las Vegas yavuze ati satani avuga ko aganze isi kandi kandi ubwici caro bukuru bwayo buri hariya ndazi ko satani ari imana y'iyi si igihugu cyose munsi y'ijuru yitwagwa nayo atankeka iyi si ni ya satani ariko Yesu azoyisubiza azoyisubirana yaragi mugabiye mu munsi umwe hanyuma aravyanka ariko yavuze kuko yarazi ko azobasamuragwa wayo mu hebiri imbere abacokora nyitumare akanya gusa kuri iryo jambo rimwe imbere yuko tubandanya abacokoranye nariko ndasoma ikinyamakuru haciye inkindwi zibiri Tucson ko hari umwongereza avuye mu Bwongereza yatanze itangazo riri ku mutwe w'ikinyamakuru ko ukubambwa k'umwami wacu Yesu Kristo kwari gusa ubeshi hagati ya Pilato na Yesu ko yaje gukora gusa kwigira ubwiwe ikintu kinaka kandi kwa taburyo dushobora kubihakana kuko ibintu byose by'Imana ni kubyakira kubwo kwizera dutegerezwa kubyizera rero yabandani jatanga isobanuro y'ingenzi byo byashoboye kugenda hano sikera muri ico gihugu gihambaye London mu Bwongereza bambe aho John Wesley na Charles n'abandi benshi muri abo bavuga butumwa bahambaye bakera sporjo n'abandi muri bigishije ubutumwa bwiza mu masoko y'ivyatsi n'ahandi hose hariya baransa ubutumwa bw'igice cabo kandi rabico bari muri iki gihe niho mwene data Williams n'abandi bari iri joro ni kimwe mu bihugu byo hasi cyane mwisi naragiye ku isi yose ariko sinzi ikintu na kimwe coba ikibyagwa nk'ubwongereza ni Billy Graham yavuze uko rero yategerejwe kuvana umupfasoni wiwe mu ishamba bariko baratemberera mwingene hari ubusambanyi hagati y'abagabo n'abagore ku mugaragaro muri iryo shamba igihe nari hariya sinigeze mbona ikintu na kimwe gishobora kubabaza umutima w'umuntu nk'ibikoreka mu Bwongereza bararonsa karyo kandi gihe kimwe bakatwaye isi yose mwihinduka ivyo vyerekana gusinge nishobora kugwa ariko murabona igikora ivyo ubutumwa bwasohotse ico gihe abongereza bagerageza kugumya burya butumwa nyene muri iki gihe ivyo ntibikora muri iki gihe ibikunda ni gute wo byari kugenda gute namba Mose yoba yaraje yoba yazanye ubutumwa bwa Nowa ati tuzokuba kubato hanyuma turerembe kuri Nili ibyo kunze kandi n'ubutumwa bwa Yesu ntibwari kwigera bukora kuri Mose kandi n'ubutumwa bwa Wesley ntibuzonakora kuri Luther cyangwa Wesley ubutumwa bwa Luther n'ibindi rero uyu munsi twebwe ihinduka ari hambaye ryacu rya nyuma ryabaye Pentecoste kandi uyu munsi turiko turava muri ibyo rero ubutumwa bwa Pentecoste ntibwivanga n'ibindi kuko n'ikindi gihe ibyo byose ni jambo ry'Imana ariko rirubakwa nk'amaguru hanyuma amaboko no kuduga ritera umugere ritera umugeni kwizamugwa murabona ibyo ntibivana ahantu abantu bahariya inyuma kuko babayeho bijanye n'ubutumwa bwabo abo bose bazoshobora abo bari mu mugeni nico kimwe nyene n'ubuzima buca mu mutumba w'ingano buva mu ngano kirya gishishwa ari ku rubuto rumeze ubwarwo nk'urubuto rw'ingano rwaguye mwivu ngaha ntagiye kirekire giheze nariko ndasoma igitabo umuntu umwe w'umudagi yanditse mu kunegura yavuze ati mu bantu bose mu bashikuzi bose mwisi William Branham araminuza bose yavuze ati rero nta kindi ari atari ni umu n'umunyamareba akora ibi bintu murabona uwo muntu ntavyo yarazi kandi rero uwo muntu yari umuntu anegura ntiyizera n'Imana yavuze ati Imana yashobora kwigumira aho ibihe by'umwiza izingiye amaboko kunda yayo itwenga umugwi w'abakristo bitwa ko ari ababyeyi n'abigishwa bayo ubwayo ababyeyi n'abana babo batoya n'ibindi bintu ikareka intambwe zikabarya ntiyigere inaduza ikiganza murabona aho ibyiyumviro by'umubiri aho ubumenyi n'ibindi bidashobora gucakira imbono urwo rutete rw'ingano rwategerezwa kugwa mu ivu kurya nyene. Yesu yategerezwa kugwa kugira ngo asubire azuke, niko ishengero rya Pentekote ryategerezwa kugwa, ryategerezwa kuja mu ivu. Ibyo ibihe by'umwitsi urubuto rw'ingano rwose urubuto ruja mu ivu rutegerezwa kuba mu gihe cy'umwiza kugira ngo rurondoke, ariko rwatanguye kumera muri Marteriter rurabandanya muri Wesley kubandanya muri Pentekote. Ubunaho ni mu rubuto rero ugukora kw'amadini basize inyuma ni imitumba, ibyo birakwiye bitegerezwa guturigwa ugukora kw'amadini. Ariko urubuto rw'ingano rw'ukuri rwavuye muri imwe yose muri izo mpinduka ruzotwarwa mu mugeni, byose hamwe bitsogira umugeni. Rero turabona mu Bwongereza hari ibi biganye ibambwa ntagiye kirekire giheze umurwi wabo bantu, ibyo bintu birebire abana bafise imishatsi miremire n'ibindi baroboroga bahamagara Yesu data oye nubwo buhumbyi bwose mbega umwanda. Rero muvuga muti aho ni London mu Bwongereza, raba ibyari mu kinyamakuru mu ndwi iheze hano muri Amerika, umuhinga umwe mu by'ubumana ahamba yava mu ishuri ryiza yavuze ko ibambwa ryari uruhendo, yavuze ko Yesu yagerageje gusa kwigira nka kurya yuko yari yanyoye icatsi cy'umududayimu. Kandi tubona mu itanguriro aho bivugwa ni icatsi kimeze nk'urumogi bita marijuana cyangwa ikintu kinaga, ubwo uyisanga hariya mu buseruko kandi ukinyoye kiragusinziriza nkubure kandi usa n'uwapfuye ugwa igihumura ikintu byose nk'igihe ik'iminsi ibiri cyangwa itatu icyarimwe. Yesu ati igihe bamuha inkarisha n'umuti w'umururazi birashoboka rwose ko ibyo byari icatsi cy'umududayimu, kandi igihe babikora barabimuhaye maze acagwa igihumura nk'aho apfuye. Bamushize mu mva bamuryamika hariya inyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu, by'ukuri bagarutse hanyuma yari yasubiriye gukanguka ameze neza. Yavuze ati yagiye mu Buhindi maze apfira ahantu hanaka urupfu rusanzwe agerageza kwigana idini. Ubwa mbere uwo muntu anegura abantu bafise iyihe ngorane, murabona ni uyu munsi nyene tubayemo abacokoranye, murabona umunsi wo gushitsa ubuvugishwa Imana yagabuye ijambo ryayo kuri buri igihe, kandi kimwe cyose muri ibyo bihe gitegerezwa kurigaragaza. Kandi yaratoranije abantu kuva kera kuri buri gihe ka kugira ngo bashitse iryo jambo. Igihe cyose yateguye ijambo ryayo yatoranije umuntu ku bwaryo, igihe yategura igihe cya Mose yateguye Mose ku bwacyo, igihe yateguye igihe cyo kuvuka k'umwana w'Imana yaramuteguye ku bwacyo. Buri gihe cyose yateguye umuntu wayo yatoranije kuva kera nk'uko Bibiliya ivuga. Nta kintu nambi Imana itagira iherezo, ari mushobora byose, ifise ubushobozi bwose, iri hose iti byose. Rero yarizi ibintu byose uhereye ku itanguriro, rero yari ibizi nta kintu kitari mu mwanya wacu. Ni twebwe gusa twiyumvira yuko bimeze uko ikintu cyose kirakoreka. Esubiza amaso mu ijambo ryayo maze murabe ibyiri kwirakora, aho rero tuzotahura. Rero mwiyumvire gusa icya mbere, iyo umukozi w'Imana aba yariyumviriye igihe bashyira inkarisha n'umuntu w'umurura muti w'umuraze mu kanwa kiwe yarabiciriye ntiyabinyoye ubwa mbere, murabona n'abacokoranyi gusa bahaguruka. Ikindi ni gute uwo Yesu w'i Nazareti, ni gute ubuzima bwiwe bwari bujanye neza n'ubuvugishwa bwose bwo mu isezerano rya kera? Byoshoboka gubite? Ntibyari gushoboka bi icagaguwe n'Imana? Ubuzima bwiwe bwari bujanye neza n'ubuvugishwa bwose bwo mu isezerano rya kera? Ikindi kintu namba abo bigishwa baramwiganye gusa nk'uko kuki umwe wese muri bo yapfuye yishwe azize ukwizera kwiwe? Mbere n'intumwa Petero yaravuze iti curi ku mutwe wanje simbereye gupfa nkawe, ingene bayafashe Andreya bakamuhindukiza ku ruhande ku musaraba bo umwe wese bamatanishije igishinga ntaye cyabo mu maraso yabo bwite, baramwizeye kandi baramukunda maze batanga ubuzima bwabo kubwiwe. Iyo aba yari umurementa uremenhanya, ni gute bari kwigera bakora ibyo? Murabona ibikorwa bya mpema abantu ntibabitahura. Ngaha hariho umugabo ahambaye ntagiye kirekire giheze, umwigisha umwe ahambaye yanditse ati Mose igihe cya yaca mu kiyaga gitukura ati mu by'ukuri ntiyari amazi kazi ntiyigeze agira impome yavuze ati uko byagenze hariya ku mbera y'ikiyaga gipfuye hariho umurundo w'amarenga kandi yaciye muri ayo mazi y'amarenga amarenga yo mu mazi nta mazi yaraho umurundo w'amarenga gusa ikiyaga cy'amarenga nicyo baciyemo kandi abakuru b'idini benshi baravyizera bo bakandi bakavyakira ngaha nta mwanya mwinshi uhaciye igihe umugenda juru yaduze yagarutse hanyuma nta kintu na kimwe cy'imana yabonye ivyo byagwishije abakozi b'imana benshi biyumvira yuko imana iba hariya hejuru ahantu hanaka ibirometero nk'amajana 241 hejuru ese none mugenze ukuntu inyigisho n'ubwenge bw'iyi si byahinduye ishengero ricika umugwi w'ibyatsi ayo n'inyigisho zayo n'ukuntu zikozwe n'ubumenyi n'iterambere by'umurwanizi n'iterambere by'umurwanizi bibiliya yavuze uko kandi iterambere ryacu rigiye kuza nta sano rizobe rifitaniye n'iterambere habe namba nta kintu cyabyo habe namba hazoba hao iterambere ritandukanye muri rino terambere ryo muri iyi si y'abanyabwenge dufise uko turonka ubwenge bwinshi abanyabwenge benshi dufise niko tuja kure mu bintu by'ubupfu imitego yica n'ibindi byose muri burya buryo iterambere rishasha nta rupfu ruzobayo nta ndwara gahinda canke nta mubabaro murabona nta kintu na kimwe muri ivyo kizoba hariya rero rino terambere rizotegerezwa guhonywa kuko niby'umurwanizi dusanga yuko mu itanguriro kane yuko abantu ba Kayini batanguje iterambere bubaka ibisagara n'imirwa n'ibindi hamwe n'ivyuma by'umuziki kandi baciye bacika abanyabwenge kandi abantu bagiye kure y'imana naho bari bakiri abidini ariko igihe abantu ba Seti baje batanguye kuza kwambaza izina ry'Uhoraho vuga kubijanye n'ubu dasanzwe sindi ngaha kugira ngo hagire uwo mbabaza kuvuga ikintu kanaka kubijanye n'ishengero kandi namburi ngaha kandi ukabura uwa rino shengero sindiko ndavuga ibi kugira ngo ndakubabaze kuko nk'uko abantu benshi beza hariya nk'uko bari no mu yandi mashengero ariko mu ndwi yahera muri Chevre Pot nariko ndasoma aho ishengero katolika ryavuze kandi rero turabona aho bari ko ba riyunga mu ihuriro mpuza amashengero n'ibindi neza na neza bashyitsi ibyo bibiliya yavuze yuko bogize uko nyene rero dusanga yuko bavuze bati kuki bavuze bati bibiliya ntiyari ikindi kintu atari gitabo cya kahise k'ishengero kandi ntibari babwifise mu nyanika atari mu myaka 250 yaheze ryamye ari ishengero yavuze bavuze bati ryari ishengero si bibiliya kandi bibiliya ni kahise k'ivy'ishengero ryakoze ni kinyoma kimeze gute ehe twari dufise bibiliya haraheze imyaka 300 isezerano rya kera ryanditswe mu byanditswe imyaka 100 imbere yuko Yesu aza n'uburiganya bw'umurwanizi kandi dusanga uno munsi mu gihe uko gucokora na guhambaye no gusuzugura bibiliya no kugerageza kuyisunikira hanze imana itegerezwa gucira ku iteka ishengero n'ikintu kinaka ntishobora kuba gusa ntibomanuka rino barabara bampagarike bace bavuga yuko ndiko ndagenda ibirometero 45 ku isaha ahantu ho kugendera mu birometero 35 atari uko hariho ikintu kinaka kiharya kimbwira yuko nemerewe gusa kugenda ibirometero 36 ku gitegerezwa kuba harya kandi imana igiye gucira ku iteka ishengero igiye gucira ku iteka abantu umunsi umwe ibyo turabizi hariho urubanza rwiye kuza rero namba izocira ku iteka ikoresheje ishengero katolika nirihe shengero katolika nimba igiye guca imanza ikoresheje metodiste ababatiste n'abazimiye namba itokoresha bo ubumwe kugira ngo icire ku iteka ababubiri barazimiye murabona izokoresha iki kugira ngo iki manza yavuze yuko izocira ku iteka ikoresheje Kristo kandi Kristo niwe jambo rero ni jambo ry'Imana ni ry'Imana izokwisunga mu gucura ubanza mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana kandi jambo ryambaye umubiri ribana natwe wa wunde cuno munsi n'ibihe bidashira murabona rero izokoresha ijambo mu guca urubanza kandi rero turabona yuko muri kino gihe bagerageza kwigiza kure bibiliya emere ishengero bibiliya ntayo bashaka ishengero kugira bashobore kore gukora za nemera cyangwa ikindi kintu cyari cyo cyose no kukigenderamo rero nkuko nariko ndavuga rya joro ishepre pot mwise angira igihe bica wa mwagazi w'intama w'ikimazi ntihategerezwa kubamwo umwambiro muri bo iyo minsi yose ndwi nta mwambiro nta mikate yashizwemo umwambiro ikintu cyose cyategerezwa kuba kidafise umwambiro ibyo byagereranywa n'ibihendwe by'ishengero dufise mu bitabo ngaha kandi nta mwambiro iki n'ikintu kinaka cavanzwe naryo kandi tuvanga za nemera n'idini ikindi kintu cyose n'ijambo bakagerageza kucita ijambo nta mwambiro uzoba iminsi ndwi yose kandi nicoribwa uno munsi ntuzi ugerageze kubikibika gushikejo giturire n'umuriro imbere y'ubucagu cagu kuko hariho ubutumwa bushasha buza n'ikintu gishasha murabona kugerageza kubandanyana naco ariko iyo yamyari inyifato y'ishengero umubyururaza kandi murazi ikintu cambere mu myaka nk'itanu batangura idini ryubakiye kuri wo idini ritangura idini ariko mbega mwabonye neza ubu umaze imyaka mirongo ibiri kandi nta dini kandi ntarizohaba iri ni iherezo urubuto rw'ingano rwasubiye kuba ingano ubugira kandi urubuto rw'ingano rwasubiye ku rubuto rwa nyarwarwo igishishwa caruvuye ko hanyuma ingano zitegerezwa kuguma mu nyonga z'umwana kugira ngo zere mbega si ikintu gitangaje yuko isi ya kera cyane ku mpande z'uburasirazuba wa mwijima wuzuye hose ntibashobora kubitahura Texas yabaye umwijima indwi iheze ntibashobora kubitahura mbega ntimubona yuko icari ikimenyetso mbega ntimuzi yuko amahanga ariko aratikira Isirayeli mu gihugu cabo kandi ibi bimenyetso byerekana yuko turi ku iherezo wa mwanya nyene umwijima uri kuraba ntimuzi ikimenyetso umuhanuzi yavuze ego ariko hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba yuko hariho umuco uzoza mu gihe cy'akagoroba mu gihe umwijima n'ibintu byobaye nk'uko birubu murabe gusukuntu habaye umwiza papa yaje ngaha mwibuke hariya mwishengera igihe ba murafise amabande ndibaza mwese murazitora ukuntu umwami yerekanye hariya urya munsi mwishengero neza na neza hivyo bihe byishengero byobaye n'ukuntu byobaye narabicapye ngaha kubibaho ivyo bihe byishengero murabona ngaha bicapye mu bitabo kandi namba uwo mpemu yera taraje mu nkingi y'umuriro nini ya hariya akaja hariya inyuma mu kugihoma agacapa abicapa ubwiwe mu gihe hari abantu amajana atatu canke ane bicaye bamuraba kandi ubwo nyene papa atanguye ngaho ukwezi kwaciye gusa n'ukwijimye kandi barabifotoye uko nyene nk'uko byari bicafye hariya imbere ahavugirwa ubutumwa rero yaje ngaha hari itariki cumi na zitatu agira intambuko cumi na zitatu asangiza abantu cumi na batatu kwihanga rivize ibiharuro cumi na bitatu hanyuma umwiza ukwira hose ntimubonaho turi mu gihe cy'iherezo mu minsi y'iherezo hazoza abacokoranyi bavuga bati nta tandukaniro rihari hagati y'iki gihe n'uko byari aho basogokuruza basinzira ariko igihe mubona ibi bintu bitanguye kuba murangamiza imitwe yanyu mwitegurira ikintu kirashobora gukoreka umwanya uwo ari wo wose kristo araje gutora ishengero ryiwe rero ntibabyizera kuko nini babati ntibatahura yuko aribo bariko barashitse ibyanditswe by'ukuri abantu ntibatahura yuko mu gukora ibibi no mu kuvuga ibi bintu bariko barashitse ibyanditswe ni gute bafata umuherezi mukuru n'abo bandi baherezi cya gihe bamuvuga nabi bakanamutwenga batamenye yuko ya mana nyene bariko bararirimbira bati mana yanje kuko mpebye zaburi ya mirongo ibiri na kabiri bantoboye ibiganza n'ibirenge bayiririmbira mu rusengero nawe ariko arapfira hariya ku musaraba ni bake bamenye yuko bariko barabikora mbere na Yesu yasenze ati data baharire ntibazi ibyo bariko barakora kuko by'ukuri byari byaravugishijwe biciye mu byanditswe ko bazoba impumyi mbega mwari muze yuko byavugishijwe ku ishengero ry'abaporoti n'abakatolika mu minsi ya nyuma bazoba impumyi cyo kimwe nyene ntibabone ibyanditswe Kristo nawe ari hanze agerageza kwinjira kuko avuga ati ndi umukire kandi ntacyo nkenye ntumenye yuko ari we wafutanye umworo umutindi ugenda amenya uri impumyi kandi ntabyuzi ibyashyiriwe Yohana gatatu aho rero basubiye kuba impumyi bugira kandi mu guhonyanga ibintu by'Imana nk'uko umengo bobo nta na kimwe byababwira kubicokora no kubititura ivyo nivyo bibiliya yavuze ariko kwishengera umukeni izamugwa no guhishurirwa kuri we arahishurirwa ko uguhishurirwa umukeni kukuri wa Yesu Kristo azorindira uko guhishurwa kwizamugwa rero nuguhishurwa kuko uguhishurwa nukwizera nushobora kugira uguhishurwa hatabaye ukwizera ukwizera nuguhishurwa kuko nikintu kinaka uhishurirwa ukwizera nuguhishurirwa ukwizera nikintu kinaka uba wahishuriwe nkuko byari kuri Aburahamu yashobora kwita ikintu cyose kinyuranye n'ivyo yari yahishuriwe nkuko kitaruko rero ukwizera nguko uko kwizera kumeze ni uguhishurirwa kw'Imana ishengero rwubatswe kuguhishurirwa umubiri wose ngaha mu mayinga make yaheze nariko ndavuga n'umukozi w'Imana mwiza w'umubatisa yaraje ngo tuyage yavuze ati ndagukunda nk'umuntu ariko uti wewe waravange waravangiwe navuze nti rero ndasabye umfashe kuja ku murongo yavuze wisunze icyanditswe yavuze ati ntituzokwigera dushobora mwene data Branham gushira ibintu byose hamwe gushika turonze ijambo ry'ijambo kw'ijambo neza na neza n'abagiriki n'ibindi navuze nti yo mugenzi urazi byiza biruta ibyo navuze nti no muri nama mono mu nama mpuza amashengero y'inikaya dusubije amaso inyuma kure yaho cane hari hafi imyaka amajana atatu uhereye ku rupfu rwa Kristo bo bari bagihari bibatse umuhinga w'umugiriki yari mukuri urashobora kubimenya byose ni uguhishurirwa ni ugu yavuze ati sinshobora kwemera uguhishurirwa navuze nti none ushobora kwemera gute Kristo yavuze ati rero bibiliya yavuze ati uwizera wese ni Yesu Kristo afise ubugingo budashira navuze nti uko n'ukuri ivuga kandi yuko atamuntu ashobora kuvuga ko Yesu ari Kristo atari kuguhishurirwa kwa mpemu yera kwabimuhishuriye murabona aho rero bisubira kugaruka aho nyene bisubira kugwa neza na neza kuguhishurirwa bitegerezwa guhishurwa muri bibiliya Kayini n'Abeli nta bibiliya yo gusoma bari bafite ariko byahishuriwe Abeli kubw'ukwizera ariko guhishurirwa Abeli yashikaniye Uhoraho ikimazi ciza cyane kuruta icya Kayini kubw'ibyo Imana yamushingiye intahe ko ari umugororotsi igihe babaza Yesu hano Matayo 16:17 nta mwanya dufise wo kubisoma ariko namba mwifuza kuvyandika yavuze ati abantu bavuga yuko jewe umwana w'umuntu ndinde umwe muri bo yavuze ati uri Mose Eliya cyangwa uwundi avuga ati none mweho muvuga ko ndinde avuga ati uri Kristo umwana w'Imana nzima aramwishura ati uri umuhirwe Simoni mwene yo nakuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye data ari mu ijuru niwe abiguhishuriye kuri urwo rutare uguhishurwa kwa mpemu kwico Imana iri uwo Yesu ari kandi we nuguhishurwa kw'Imana Imana yahinduye umubiri ikihishurira isi yo yari mwisi Imana yari muri Kristo yiyuzutsa n'abari mwisi ihishura icy'Imana yari mu muntu w'umubiri uri Kristo uwasizwa amavuta umwana w'Imana yavuze ati ntawe inyama n'amaraso yigeze abiguhishurira ariko data ari mu ijuru niwe yabiguhishuriye kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje uguhishurwa ku ijambo mu gihe cyaryo nzokubaka ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana nicyo gitabo cya nyuma cyo muri bibiliya kirugaye kubatizera muri cyo bibiliya ivuga ati mu gice cya 22 nihahirwa ubu kuri jambo nihagira ukuri jambo kuri cyo cyangwa kongera kuri byo ijambo rimwe nzokura umugabane wiwe kuri muri cya gitabo cy'ubugingo tubona yuko rero byose hamwe byahawe abizera kandi bigaragaza igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kandi bigahishurirwa umwanditsi w'iki gitabo cyose uwo ari we aga igaragaza ko Alpha na Omega kuva ku itangiriro gushika mu byahishuriwe Yohana Yesu Kristo wa wundi nyene mu gitabo hose kandi ubwiwe ahishura ibanga ryose bwiwe nyene n'integuro ziwe ku by'ibihe by'ishengero byiwe ryiwe bigiye kuwutsa kandi biryamatanishijwe hariya n'ibimatanishijwe ishasharani rero igitabo cyaranditswe ariko rero mwibuke cyamatanishijwe ibimatanishije ishasharani kandi ibyo bimatanishije ishasharani ntibyari ibyo kugururwa ibyahishuriwe Yohana 10 gushika ijwi ry'umumarayika wa nyuma wo ku isi rivugiye ku isi ibyahishuriwe Yohana 10 ku murongo w'indwi murabona kandi mu gihe cy'ijwi ry'ubutumwa bw'umumarayika wa nyuma w'umumarayika w'indwi ibanga ry'imana rizoba riherahejwe muri icyo gihe icyo kandi icyo nicyo gihe tubayemo twese tuzi yuko tubayeho mu gihe cya Laodikiya nta kindi gihe kizobaho inyuma yacyo ntibishoboka rero tubayeho mu gihe cya Laodikiya kandi ibi bimatanishijwe ishasharandwi bimatanishijwe icyo gitabo bimatanije icyo gitabo nibanga ku bantu byotegerejwe kugururwa muri icyo gihe ibyo nibyo byasezeranywe rero nta kintu kizoshika inyuma y'ijambo kuko ntushobora kongereza ku ijambo cyangwa gukura ku ijambo ritegerezwa kuguma ari ijambo igihe cyose ariko uguhishurwa kuza ngo guhishure ukuri kwaryo icyo ari cyo ngo ugutume rifatana neza na neza n'ibindi byanditswe hanyuma rero Imana igaragaza ibyo ko ari ukuri murabona Imana ntikeneye umusobanuzi yo n'umusobanuzi wayo bwayo irisobanurira mu gushitsa ibintu bye yavuze yuko byoshitse nuko byari bimeze mu itanguriro yavuze iti nihabeho umuco maze umuco uraza ibyo nta nsobanuro bikeneye byaragaragajwe rero yasezeranye ibintu binaka muri iki gihe cya nyuma mu byanditswe rero byarashyitse uko niko Yesu yabaye umwana w'Imana yasezeranywe kumurungika igihe yabayeho mu minsi yiwe aha ku isi maze abantu bakaba batoshoboye kumwizera yavuze ati nimusesangure mu byanditswe kuko muri byo mwibaza ko mufise ubugingo budashira kandi ari byo binshingira intahe namba ntakora ibikorwa bya data rero ntimunyizera ariko namba mudashobora kunyizera nimwizera ibikorwa nkora kuko binshingira intahe uwondi nuko rero mu gihe cya Wesley ibikorwa yakoze byashingiye intahe uwo yari mu gihe cya Luther mwihindura ry'ibintu rero atankeka ryashingiye intahe ibyo yewe yari mu gihe ya Pentecoste mu gihe cyo gushumbushwa kw'ingabire ugushumbushwa kw'ingabire kuvuga mu ndimi no gusenda amadayimoni n'ingabire rero byasenshinze intahe nta gufyina kwari mu abantu bavuze igihe byatangura ubwa mbere nasomye igitabo cya Kayise ka Pentecoste bavuze bati ntushobora kubandanya umwanya muremure uzotsimira uracaka n'ubu kuki kubera yuko mutazigera mu buzimya Imana yavuze ko wotegerejwe kuba ngaho n'ikirya gice cy'ijambo kandi ntimugishoboye kubuzimya ukundi kandi rero mu gihe umugeni ariko ahamagarwa hanze muzoshobora gute kubuzimya ni uguhishurwa n'ukugaragazwa kw'ijambo ryagizwe kuri kandi tubayeho muri ico gihe Imana ishimwe uguhishurwa kwibanga ryayo ubwayo rero izamugwa gusa ni izamugwa turiko tuvuga ko ni kumugeni gusa mwibuke Bibiliya yavuze iti abapfuye bandi ntibaba bazima ibyo myaka igihumbi itarashika mbega izamurwa rihambaye namba tamu azamurwa rihari mu bagenzi twoba tugeze hehe n'ibiki tugiye gukora n'ikihe gihe tubayemo ni irihe sezerano dufise hagiye kuzoba izamurwa Bibiliya ivuga yuko rizobaho kandi rizoba kubatoranijwe gusa umupfasoni yatoranijwe umugeni muri iki gihe uwasohotse ishengero ija ryose ijambo ishengero risigura uwahamagariwe gusohoka mu kintu kinaka nk'uko Mose yahamagariye ihanga kuva mu ihanga mwe muyera ariko ahamagara ihanga gusohoka mu ishengero ishengero kuva mu ishengero abanywanyi kuva mu idini byose bishira hamwe kugira ngo babe umugeni igiti mugeni biri mu ibande igiti mugeni umugeni yahamagariwe gusohoka kandi uyo niwe ni igiti mugeni umugeni nako niwe agiye kuzokwinjira mu izamurwa icyo cyonyene nta kindi kintu atari umugeni abatoranijwe bakamenywa kuva kera n'Imana kuva kwitanguririro uturemangingo twa data mu buryo bwa mwemu reka mpagarikire nga umunota umwe kandi nguma ngira uruhagarara nibaza ko ngiye kubatebya ngiye kubafata umwanya muremure ariko nimurabe mwitegereze umwe wese muri mwebwe mwabantu umwe mbega mwari muzi imyaka myinshi mbere yuko uvuka wahoze muri so nk'akaremangingo uko nukuri akaremangingo urubuto rwari muri so ruva ku mugabo si ku mugore murabona umugore azanira igi ikibundikiro ariko akaremangingo kazanana ku mugo rero nashatse kuvuga muri data cange umwana wanje yicaye nga igihe nari mfise imyaka 16 umuhungu wanje yari muri jewe sinigeze ndamumenya ariko yari ho rero biciye mu kibundikiro biciye mu mubugeni bwera yagaragaye mu ishusho yanje ndamuzi ndashobora kwifatanya nawe kandi yaje mu gihe gikwiye rero niko bimeze kuri wewe namba ufise ubugingo budashira wari mu Imana imbere y'uko isi ibaho uri gica umwana w'Imana kimwe mu bigize Imana yarazi igihe nyacu uzogaragariramo yagutoranije icyo gihe ufata icyo kibanza kandi nta wundi ashobora kugifata nibiraba ibyiganano uko bingana n'ibindi bintu wotegerejwe kuba ngaho kuko yamenye ko wo habaye rero waragaragaye rero urashobora kwifatanya nawe kandi ico nico ashaka arakeneye kwifatanya gusengwa ariko mu gihe ubuzima bwawe buta wabaye nka kimwe mu bigize Imana gihe cyose uruwigana ubukristo gusa murabona hazoba imiliyoni n'amamiliyari dibabo bazobari abigana ubukristo gusa nico kintu wavutse ubuheruka nariko nitegereza mwene data Demos Shakarian hariya mu gihe bari ko bavanga imbuto zibitungwa ndaba macupa bashira mu imbuto nibindi bifatwa n'abaganga no kwitegereza ibyo bintu mu mbuto z'ikigabo hariho n'imiburiburi imbuto umuriyoni ziva mu kigabo buri gihe kandi amagi ashika ku muriyoni ava mu kigore mu gihe kimwe ariko rero mwari muzi ko muri utwo tubuto twose tugendagenda ngaho ari umuriyoni hari rumwe gusa muri zo rutegerezwa kugira ubuzima kandi hakabaho n'irigi rimwe ritegerezwa kurondoka kandi ako karema nkingo gatoyi kazokwirondorera inzira kazokwironderera inzira muri izo zindi mbuto ntoya neza na neza hejuru y'izindi mbuto zisa narwo rukaje imbere yazo na hariya no gushikira irigirirondoka neza kwinjira muri ryo hanyuma inzindi zose zica zipfa rero tuvuze ivyo kuvuka ku nkumi yo si n'igice cy'ukuntu ukuvuka mu mubiri utangaje ukuntu kwateguwe kwatoranijwe n'Imana rero mu itanguriro hariya inyuma imbere y'uko ibihe bitangura wewe namba uri umukristo wavutse ubwa kabiri muri iri joro wari umumana hariya soni mu gituma cyo ki nico gituma igihe uje muri ubu buzima ngaha no kuvuga ku Bukristo rero ibintu byose bitagenda neza wamye wibaza igituma n'ibindi nk'ibi nuko wibajije ibintu byinshi kuri ivyo ariko umunsi umwe ikintu kimwe cyagukubise byari biki nubwo bugingo bwari hariya hepfo kuva mu itanguriro kandi namba ni nk'irya nkuru yanje ntoya y'inkukuma ukayibona nyina wayo abona iyo nkukuma mumaze kunyumva ndabyigisha kuri ivyo ukuntu ico giswi cinkukuma caberaguwe n'inkoko ariko cari inyifato yayo yo kugerageza kugaburira iyo miswi ico giswi cinkukuma ntivyakigwa neza kuberako kitari giswi cinkoko kuva kwitangurira ariko gusa cabana n'inkoko no gukurikira inkoko ariko cashobora gusura mu kinyankoko n'ibindi bintu kandi ako gaswi kinkukuma gatoyi ntikashobora kubikora kandi umwanya wose byashi yashobora kuzwira ihamagara utwo duswi twose tukagenda n'uwo muswi w'inkukuma ugakurikira nawo nyine ariko umuswi umwe nyina wako yibuka yuko yari yataye amagabiri atari rimwe hategerezwa kubaha kandi gaswi ahantu hanaka yagiye kugahiga aguruka hejuru azunguruka iherezo yashize hejuru y'ikinyankoko ikibona umwana wayo kandi yashigi muhamagara byari ijwi kandi yamenye ko cyari ikintu gikwiye ico nico cha karondera murabona kandi ubwo nyene katahuye yuko kataragaswa iki nkoko yari nkukuma kandi yo niyo nzira umukristo wese yavutse ubwa kabiri mu gihuje sindabishinga na madini wiyunze na yamadzina angana gute washinze izina ryawe mu bitabo n'ibindi bintu igihe iryo jambo ry'Imana rigaragajwe no kugira ukuri imbere yawe nkuko ucutahura yuko uri nkukumaho nyene kuko uko kuzwira kose kw'inkoko wiyunze niri wiyunge naririya uce ngaho uce hariya n'ibindi bitagira kamaro ni ku ukongera ijambo ku ijambo by'inkomoko mu gihe urubuto rwinjiye mu nda y'umugore ntirufata ku wewe ntiwahindutse akaremangingo k'umuntu akavuye kuri so hanyuma ikindi gihe gikurikira ukaba akaremangingo kavuye kumbwa hanyuma ikindi gihe gikurikira ukaba akaremangingo kavuye kukayabu hanyuma ikindi gihe gikurikira ukaba akaremangingo kavuye ku nkoko kandi akaremangingo kandi karakaremangingo ku muntu gusa kandi umubiri wa Yesu Kristo umugeni azoba igice cy'umubiri wiwe uwo azoba yari jambo kandi n'umugeni ategerezwa kuba ijambo ijambo ryongewe ku ijambo kongera ku ijambo ugutsindanishirizwa kwa Luteri ukwezwa kwa Wesley umubatizo wa mwe mugera wa Pentekoti gushumbushwa kw'ingabire n'ibindi byose bisigaye bijana naryo murabona ritegerezwa kuba ari jambo hejuru y'ijambo urubuto hejuru y'urubuto ubugingo hejuru y'ubugingo kugira bushikane igihagararo cyose cy'umugeni w'umwami Yesu Kristo rero niwibuke wari kimwe mu bigize Imana kandi rero ikintu kiri ngaho niki tumaze gutahura ibintu yuko Kristo ariko araza gutora umugeni wiwe mbega tumaze kwinjira muri uwo mugeni ico nico kibazo benshi baravuga bati ni wiyunge n'ishengero ryacu rimwe muri yo rishasha umubatizo munaka rimwe rikeneye iki nakiriya rimwe ryavuze riti utegerezwa kuvuga mu ndimi canke nturamuronka irindi ryavuze riti ntutegerezwa kuvuga mu ndimi iri rimwe rivuga riti utegerezwa guta amba muri mwemiriri vuga riti utegerezwa gukoma induru iri riti ugira imishishimuko byose ni byiza ariko kandi rero buracari ububeshi bishoboka gute ko umugabo a canke umugore canke umwana w'Imana yavutse na mwemu w'Imana ahakana ijambo ry'Imana mu gihe Imana yonyene irisobanura ikavuga iti ni ibi rirasezeranye ngiri ngaha byerekana yuko byuzuye nkuko ryategerezwa kubari meze rero bategerezwa kuri bona umukristo yoshoboye gute guhakana ijambo ryiwe bwite kandi namba Kristo ari muri wewe rishobora guhakana ijambo ryiwe bwite none twinjira gute muri uwo mubiri abikora into ba mbere 12 kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe na mwemu yera umwe aho ni mu gihe ushaka kubyandika nabikora into ba mbere igice cya 12 13 kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatirijwe kandi mwemu ni ubugingo bwa Kristo ko nukuri ubugingo bwa Kristo kandi ubugingo bw'umukristo ubugingo bw'urubuto urwo ari rwo rwose urwo yari urubuto jambo ashitse urubuto kubugingo murabitahura namba ubwo ubwo bugingo buri mu rubuto hanyuma uyu mubatizo wa mpemu yera ukaza hejuru yarwo bitegerezwa kuzana urwo rubuto bugingo nkuko nababwiye iPhone nixe ntagiye kirekiye kiyaciye nari kumvugana na mwene data John Charlotte nari hanze hanyuma cha anyereka igiti giti mu bwoko bw'indimu yateye ibiti byinshi byo mu bwoko bw'indimu kandi yanyeretse igiti kimwe cyari gifite ubwoko 8 cyangwa 9 butandukanye bw'ibyamwa kuri cyo kandi navuze nti mwene data Sherite kirya ubwoko ki ni ubwoko bw'ikibyigiti yavuze ati ni igiti cy'umucungwe navuze nti kubera iki harimo indimu n'ivyamwa bita tangerine n'ivyamwa bita tangero n'ivyamwa bita pamplemousse yavuze ati byose ni ivyamwa byo mu bwoko bw'indimu byorokere byorokerewe yo navuze nti ndabibona rero umwakuza kizoba gifise indimu kube yo oya igiti cyose cyami byacu ishami ryose rizokwamwe ibyamwa byacu benshi muri mwebwe muteri ibyamwa murazi ibyo aha muri uyu mwonga urimo ibiti by'ubwoko bw'indimu rizo kwa mwivyaryo ushire ishami iryindimu ku giti cy'umucungwe rizo kwa mindimu kuko n'ubwoko bw'ibiti byamwa ivyamwa byo mu bwoko bw'indimu ariko ntirishobora kuzana icamwa c'inkomoko kandi byo nivyo twakoze twarorekereye ko twinjiye na zanemera n'ibindi hanyuma tworokera twanditse turi kuri kimwe cyose muri ibyo ngaha ni gute aba metodiste bashobora kubyara ikintu ikindi kintu atari umwana w'umumetodiste ni gute idini rishobora kuzana ikindi kintu icyo ari cyo cyose atari umwana w'idini ariko mu gihe ico giti kizanye ishami ry'inkomoko rizokwama imicungwe kandi rero namba imana ishobora gukora ikindi kindi cyari cyo cyose mu ishengero kizoba ari iki inkomoko gusubira kandi kwijambo neza na neza bitegerezwa kuba kuko ubugingo buri mu giti kandi cyamba iby'ubwoko bwacu bwite rero mu gihe dutahuye rero hariho ibyo iryo shengero rininiya ryagiye rica mu bihe ryama ivyamwa cha byaryo kandi uko ivyatsi bikoroka babikurako muri uwera Yohana 15 ntiyigeze rero atema uruzabibu yakuye kwa mashami arayatema kuberako atami camwa naki camwa nakimwe kandi tu Yesu akeneye ko bamwamira ivyamwa umugore wiwe ategerezwa ku byara ubwoko bw'abana nk'ubwiwe kandi atabyaye abana abana mugeni abana jambo rero abari umwana w'idini rero umukunzi wiwe wa mbere ku bw'isi n'idini yasubiye inyuma kandi ntashobora kubyara umukristo yavutse ubwa kabiri w'ukuri w'inkomoko kuko atakintu kiriho cyo kubyara neza na neza nk'uko wofata ishami ry'indimu ukaryorekera ngaho rizokwama indimu ariko ntirishobora kwama umucungwe kuko ntiryariho kuva kwitangurira ariko washyizweho kwitanguriro kubw'ukumenya kw'imana kuva kera waratoranijwe uravuka utegerezwa kwama umucungwe nta kindi kindi ushobora kwama ni uko nyene n'ishengero ry'imana nzima iyi gihe kije umwe wese urareka imana igatangura gukora ikintu kinako umwe wese yaronse umupira hanyuma aragenda murabona byanjye bimeze uko nariko ndasoma muri kahise ibya Martin Luther ngaha nta gihe kinini yakiheze rya byavuga biti ntibyari gitoyi cyane kwizera yuko Martin Luther yahakana iby'ishengero katolika kandi akabivamo neza ariko biti ikintu gitangaje yuko yoshobora kuguma yemwe hejuru y'ubushikuzi bwose bwakurikiye umubyuro wiwe kandi agakuma akaguma ahagaze neza ku gutsindanishirizwa kwiwe murabona gusa ikintu cyose ukwigana n'ikintu cyose byaramukurikiye Murabu umupfasoni Semper Macpherson Aimé Semper Macpherson urya yari afise uru rushengero hariya umupfasoni w'umuvugabutumwa wese yari afise ayo mababa kandi yatwara bibiliya yiwe cyo kimwe nawe nyene ibyiganano by'umubiri ntibishoboka kuba iby'inkomoko uko ni kwa mashengero adashobora kumera ureke ishengero rimwe rironka ikintu kinaka kindi mu gisagara irindi shengero ntirishobora kubyihanganira riraronga rirakironka murabona ntibakiri ab'inkomoko ijambo ry'imana ni iry'inkomoko ni ijambo kandi ritegerezwa kurondoka nk'uko ubwoko bwaryo buri ubwoko bwaryo mu gihe cyaryo cyagenywe cyamye cyaturatoranijwe na data imana none twinjira mu ishengero ryiwe gute muri mpemu umwe twese tubatirizwa muri uyu mubiri umwe umubiri wa kristo ari wo mugeni ijambo ryabatirijwe hariya na mpemu yera rero muze turabe namba turi mu gihe cya nyuma cyangwa tutarimo rero turabona namba dusubiye mu itanguriro nko mu gice cya gatanu turashobora murashobora no kuzingurura muri Luka maze mukabona yuko Enoki yari uwugirindwi kuva muri kuri Noa Enoki mutafa mutahure hariya urubyaro rw'inzoka kuko iyo Kayini aba umuhungu wa Abeli rero yari kuba umunani murabona ariko nta na hamwe muri Bibiliya havuga yuko Kayini yari umuhungu wa Abeli cyanke Kayini yari umuhungu wa Adamu kuko ibyo Bibiliya yavuze iti yari uwa wa mubi kandi Adamu ntiyari uwa wa mubi murabona yari uwa wa mubi ubu turabona ngaha yuko Enoki yari uwugirindwi uvuye kuri Nowa uwo yari ikigereranyo cy'ibihe by'ishengero rero abasigaye bose babo bantu batanu batanda timbere yiwe barapfuye ariko Enoki yari imuwe Enoki yarazamuwe uwindwi cyerekana yuko ari shengero ry'indwi rizoja mu izamugwa rero nta gukekeranya kuri ho turi mu gihe cy'indwi cy'ishengero twese ibyo turabizi rero ni gihe cy'indwi cy'ishengero rija mu izamugwa ibindi byose bitandatu byarapfuye ariko Enoki yari imuwe kuko ntibamubonye Imana yaramutwaye ariko Enoki yazamuwe yari ikigereranyo cy'ico gihe gisigaye ku bindi byose byapfuye ariko umugeni w'igihe cya nyuma azohamagarwa ave mu izi ikuzamurwa hatabaye ukuzamurwa hatabaye urupfu azohamagarwa uvuye mu gihe cy'indwi cy'ishengero aho ubu dushingire ntaho ico gihe yo Mana we muze by'ukuri dushimike ubu byukuri dushimike murabona rero hano kandi ikigereranyo cy'ibihendwi by'ishengero byo mu gihushyuriwe Yohana igice cy'icumi ku murongo w'indwi yuko ibanga rihambaye ry'igitabo ryategerezwa kuzingururwa n'ubutumwa bw'umumarayika w'indwi rero hariho intumwa hejuru iminsi yose n'intumwa yo ku isi ijambo umumarayika mu cyongereza risigura intumwa kandi mu butumwa bw'umumarayika w'indwi mu gihe yariko aratangaza igikorwa cyiwe rero igihe yatangura gutangaza igikorwa ciwe atari igiye yatangura gusohoka Yesu igiye yatangura gusohoka yatanguye akiza abarwaye n'abababaye yo urya mwigisha hambaye n'umuhanuzi umwe wese yaramushaka mu ishengero ryiwe ariko igihe yicara hasi umunsi umwe maze akavuga ati jewe na data turumwe ivyo byari bitandukanye ivyo byari bitandukanye rero kiretse muri uyu mubiri w'umwana w'umuntu mukanywa n'amaraso yiwe nta bugingo mufite mwogira muri mwebwe yemwe ni kinywa mara so murabona ibyo byari bitandukanye ntiyabisiguye bari bamaze kubona ukugaragara n'ukwemezwa kw'ijambo ry'Imana ryo mu gihe ciwe ryagizwe ry'umubiri kandi ryiyerekanye kuri bo yuko yari rya ntumwa y'ico gihe kandi ntiyategerezwa gusigura ikintu na kimwe abo bigishwa bategerezwa kuba batashoboye kubisigura ariko baravyizeye bashobora kubisigura cyane batashoboye bagurye hamwe gusa maze baravyizera bashoboye kuvuga gute namba bari bagiye kurya umubiri wiwe canke kunywa amaraso yiwe yemwe ntivyashoboka ko babikora ariko baravyizeye kuko bari baratoranijwe Yesu yavuze ko we yabatoranije imbere y'ukuremwa ku isi murabona baravyizeye naho bashobora kubisigura canke ntibashobore baguma babyizeye rero mwitegereze ubu mu gihe cy'indwi cy'ishengero igihe umumarayika w'indwi atangura kuvuga amabanga y'Imana yategerezwe kumenyekana aho nyene ibimatanishije ishasharandwi ivyo abazanye guhinduka kw'ibintu ba iyo baba bari bafise umwanya ruteri ntiyabayeho igihe kirekire gikwiye nawe Sirei nuko ibihe ntivyamaze igihe kirekire bikwiye abazanye guhinduka kw'ibintu bagira ubutumwa bwabo bw'ico gihe kandi abantu baraba barabufata bakabugira maze bakabugira idini none byari biki ntushobora na rimwe kurwanya ibidukikije ibidukikije iminsi yose bishinga intare Imana ikora mu kubandanya n'ibidukikije bitegerezwa kubika nk'izuba izuba riseruka mu gitondo nu akayoya akavutse rifise intege nke ntirishushe cyane isaha zine ziri riheje isaha zine riheje amashure rihejeje amashure yisumbuye kumutaga ryinjiye mu buzima isaha icenda kumuhingamo ririko rirasaza isaha cumi n'imwe ririko rirapfa ryashaje kandi ryongeye kugira intege nke risubiye mu mva mbega ibyo niyo maherezo yaryo risubira rigaseruka igitondo gikurikira murabona murabe ibiti ukuntu bizana amababi ibyo bikora byose rero turabona yuko amababi akoroka ava ku giti agasubira kugendi iki ubuzima bumanuka mu bumuzi w'igiti mbega ibyo ni iherezo ryacyo aragaruka mu mpeshi ikurikira hamwe n'ubuzima bushasha rero mwitegereza amashengero ukuntu yakoze ikintu kimwe mu gihe cyo guhinduka kw'ibintu byaraduze urwo rubuto rw'ingano rwaraguye mu ivu maze rurapfa mu gihe cy'umwiza w'uguhambwa rwagiye mu ivu rwategerezwa gupfa umuntu wese wampemu ashobora kubikora urwo rubuto rudapfuye ngo rubore ruguma rwonyine kandi rwategerezwa kuja mu ivu mu gihe cy'umwiza rwagumye hariya maze rurabora hanyuma ruramera nk'uruzana utubabi tubiri tw'ishengero ry'abaruteriyano ishengero ry'abaruteri yano havamo amababi menshi zwingiri n'ayandi kandi ahoricha rishikira umurayi wari John Wesley igihe cyo mu missionari gihambaye bacarasubiriye inyuma kuva hariya haciye haza igihe cy'uruhendo icyo gihe cya Pentecoste urwo rubuto rw'ingano rwo hari umuntu ngaha yaba yarigeze ari minga hari umuntu ngaha yigeze kuri mingano ubona zirya ngano iyo uziri uziravye iyo ugiye hariya uvuga uti ndafise ingano usaha naho ufise ingano hariya urutonore neza maze witegereze nta ngano ufise na gatoyi ufise igishishwa mbega Yesu ntiyatuburiye yuko muri Matayo 4 mu minsi ya nyuma yuko izo mpemu zibiri zobaye zegeranye cyane hamwe ku buryo zozimije n'abatoranijwe yaba byoshobotse murabona rero mwitegereze n'umwikorezi rero ubuzima bwagaragaye biciye muri bite nibwo bwazanye Wesley ubuzima bwasohotse buva muri Wesley nibwo bwagize Pentecoste ubuzima bwavuye muri Pentecoste nibwo bwagize ingano ariko nabikoretse murabona ubuzima nyabwo buca hariya butumwa buca hariya ariko buja mu ngano niyo mpamvu ingano zituga hejuru maze zigatwara ikintu cyose mwizamugwa hariya mu bushori shori umugeni ubwiwe ava muri buri gihe ariko umutumba w'idini urapfa uruma hanyuma ugapfa mbega mwarabibonye muri iyi minsi ya nyuma ukuntu utanguye kwigirayo iyo urubuto rw'ingano rutanguye gukura rero igishishwa gitangura kwitandukanya narwo nimwitegereze muri urwo rubuto rw'ingano rutoya iyo mururaba mu rwugurure gutya maze murabemwo imbere murabibona musanga harimo umugera mutoyi w'urubuto rw'ingano hariya inyuma mutegerezwa gufata icyuma mugamisha ikubyi kivyimbisha inshuro 30 kugira ngo urabemwo hanyuma ubone urya mugera mutoye urubuto rw'ingano hari inyuma murabona ruri hariya inyuma ariko rutanguye gukura ubu ico gishishwa gitegerezwa kuba hariya kugira ngo ikirurinde kiruhe amahirwe yo gusohoka ariko rero iyo rutanguye gukura maze ubutumwa bugatangura kukwiragizwa rero igishishwa kirawuruva ko hanyuma ubuzima bugasohoka muri ico gishishwa bugaca burangurura mu ngano bukabandanya uko niko igihe cyose cyakoze gusabi gusa ntibishobora gutsinda ibidukikije nuko nukubandanya kw'Imana ingene ikora ibintu kandi ubu nico gihe turimo muri uyu mwanya nyene igihe kindi cishengero rero byose bitegerezwa kugaragarira muri ubuto bw'ingana maherezo uko ndi kugaruka rero ufashe ruka gice cya 17 n'umurongo wa 30 avuga ati nkuko byari bimeze mu gihe cya Sodomu niko bizoba bimeze mu gihe cy'umwana w'umuntu igihe umwana w'umuntu atangura kwihishura bwiwe guhishura niki nukuzana guhishura kwiwe kwicari muri iki gihe guhishurira abantu ijambo ryamenyekanye ku bw'ico gihe guhishurira abantu mu kugaragara kwa mpemugera yerekana yuko Yesu ari hagati muri twebwe kandi mwibuke yari yarerekanye hariya mu muntu umuntu yavuze ati nkuko byari bimeze rero yasoma bibiri yimwe nyene dusoma itanguriro urabona muri ico gihe iki itanguriro hariya igihe Yesu yariko arabivuga ko turabona hariya yuko muri ibyo ahaye umugongo wiwe ririya hema na Sara mwihema yavuze yabajije ikibazo kandi ntiyizeye yuko ibyo byari bigiye gushika byoshitse yavuze ati rero Aburahamu ngiye kuzokugendera bijanye n'igihe cy'ubuzima murabona hanyuma Sara mwihema arabitwenga yavuze ati ni kuki Sara twenze mwihema avuga ati nibintu bishoboka gute Yesu yarasezeranye kandi uwo yari we Aburahamu yamwise Elohim mushobora byose uwo yari we rero Bibiliya yavugishijwe yuko bizogaruka mu minsi ya nyuma Yesu niko yavuze kandi igihe mubona ibi bintu bitanguye gushika mwibuke gusa igihe ibi bitanguye gushika nkuko rero yuko mumenya yuko igihe cegereje kiri hafi kurugi murabe isi ubwayo murabe si Sodomu namba hariho na Sodomu murabe abo bantu bononekaye mukononekara kumeze gutyo ibyo yumviro byabo byarononekaye ntibazi icyo ubupfaso nibuvuga muraba abantu bari nyuma y'amategeko ubusamba nyine ibindi kandi muraba abagore bacu ububisha bakora nibari ni murabe ubwo busizi bw'isoni ubusambanye hagati y'abagore bacu kandi gusa ni bacu uvuga uti ibyo n'abamethodiste ibyo n'abapentekoti nabo ni byose Murabi, abagabo bacu bafa bafashe mu gishingo cy'ijambo ry'Imana imigenzo imwe mitoye y'idini barayifata aho kuza igihe babona Imana yimenyekanisha ubwayo mu buryo butunganye. Impamvu ni impumyi ntibashobora kubibona, ntibazokwigera babibona. Rero mwitegereze ibishika ngaha muri ibi bihe tunyarutsa. Niyumvira yuko uriya mupfaso nashaka ko tugenda, ndabonagira ikimenyetso n'ikiganza ciwe canke ikindi kintu kijanye nuko ashaka ko dusohoka. Rero vyoba vyiza tunyarukije. Rero murabe Enoke ikigereranyo c'ishengero ngaha, kandi aragereranywa n'igihe cindwi cishengero. Murashobora kwiyumvira ivyo igihe cindwi cishengero? Murabe ukuvuzwa kwi ni bangahe bizera yuko habayeho intumwa indwi ku buryo indwi vyishe? Yo twese turavyizeye, namba twizera Bibiliya, namba tutizera Bibiliya tankeka murabona tuta ntituvyizera. Ariko harabaye ubu turi mu gihe cindwi cishengero, kandi gihe Bibiliya yavuga ivyo, iki gihe cindwi cishengero, igihe cintumwa y'igihe cindwi cishengero atangura kuvuga ubutumwa bwiwaho. Niho amabanga y'ibintu byose yari yarahishijwe mu bihe byabayeho yohishuwe muri ico gihe. Hano turabibona umwana w'umuntu aza mu bantu biwe kandi akora neza na neza agaragaza ubutumwa bwiwe nkuko yavuze ko ariko yokoze. Hano turabibona muri iki gihe cya nyuma ubu, kandi abateramye indwi nko mu muteramye agira indwi niho yaje. Ntiyaje ku muteramye wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, ariko aza ku muteramye w'indwi, uwo yari Enoke w'indwi yajanywe na Nowa. Ikigereranyo cy'amasigarira y'Abayuda yategerezwa kuremba hejuru. Rero mu bihe bya Bibiliya bavuga ibyerekeye abateramye, kandi amajambo ntiyagaburwa mu masaha mu gihe cya Bibiliya. Ubu nimwumvirize neza kuko ndaja kunyarutsa ubu, kuko harashaka barashaka inyubako. Oya, Bibiliya ntiyari igabuwe canke ijoro ntiryari rigabuwe mu masaha mu gihe cya Bibiliya, ryari rigabuwe mu bateramye. Hari abateramye batatu. Rero umuteramye wa mbere yatangura kuva isaha zitatu gushika isaha zitandatu, umuteramye wa kabiri yatangura kuva isaha zitandatu gushika isaha cyenda, hanyuma umuteramye wa gatatu yaharurwa kuva isaha icyenda gushika isaha cumi na zibiri. Rero dufise batatu, gatatu inshuro zitatu ni cyenda, igiharuro kidatunganye. Rero tugaruka kuri indwi kubyizamugwa hagati y'isaha icumi na zibiri n'indwi cyangwa icumi na kabiri n'isaha zitatu igitondo kimwe, kuko inzamba y'umwami izovuga kuri kirya gitondo kiga kikayangana kitagira ibicu. Igihe abapfiriye muri Kristo bazozuka, bazosangira ubwiza bw'ukuzuka kwiwe. Igihe abo yatoranije bazokoranira hamwe mu nzu zabo hariya mu ijuru. Igihe uguhamagara kuzosamirana hariya nzobayo. Ijambo izamurwa muri Bibiliya ntirikoreshwa habe namba, tushiraho gusa iryo jambo hariya. Bibiliya ivuga iti kujanwa, ukujanwa. Dusoma ngaha mu Bitesalonike ba kabiri canke Abitesalonike ba mbere, n'urutonde rw'iri zamurwa rihambaye rizoshika mu gihe cya nyuma. Mwumvirize iri banga tugiye gutangura ngaha mu murongo wa gatatu. Ariko bene data, ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu ngo ntimubabare nka ba bandi badafite ibyizigiro, kuko twizera yuko Kristo yapfuye akazuka. Aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Kristo Imana izobazanana nawe, kuko tubabwira ibi n'ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa ku kuzuka k'umwami wacu tutazokwitangira imbere. Iryo jambo kwitangira imbere risigura kuzibira y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza manutse. Ubu nimwumvirize neza, umwami wacu bwiwe azoza manutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo ko mu marayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Ubu ndashaka yuko muraba ikintu gihambaye gishika ngaha. Rero iki ntikibacike, murabona ubu ni murabe ijambo rivuga ngaha mu Bitesalonike ba kabiri yuko hariho ibintu bitatu. Murabe kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 16 hariho ibintu bitatu bitegerezwa gushika imbere yuko umwami bwiwe agaragara. Ni ngogubu kugira ngo dushobore guheza. Murabona ikintu cya mbere gishika, murabe ijwi, akamo, inzamba. Murabe tubisome ubu maze turabe namba ari ibyo. Murabona kuko umwami wacu bwiwe igice cya 15 azoza amanutse avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'akamuko mu marayika mukuru hamwe n'inzamba y'Imana. Ibintu bitatu birashika: akamu, ijwi rirenga, akamu, inzamba, bitegerezwa gushika imbere yuko Yesu agaragara. Rero ijwi rirenga, Yesu akora ibyo bitatu igihariko ariko aramanuka. Ijwi rirenga n'ikijwi rirenga n'ubutumwa buvugwa ubwa mbere, umutsima w'ubugingo muzima ugaragaza umugeni. Rero Imana irafise inzira yo gukora ibintu, kandi ntiyigera ihindura gukora kwayo, ntiyigera ihindura ugu ni ya Mana idahinduka. Muri Amosi 3:7 yavuze ko atacyo yokoze ku isi itabanje kugihishurira abasabyi bayivugisha, kandi atankeka nk'uko yabisezeranye izobikora.
And just as certain as he promised it, he'll do it. Now we've come through.
Rero twaje biciye mu bihe by'ishengero, ariko twasezeraniwe mu minsi ya nyuma bijanye na Maraki kane ko hazoba kugaragara ubugira kandi uvugishwa n'Imana mu gihugu. Nibyo, mwitegereze kamere kiwe uko yabaye ameze. Yarari Imana ikoresha irya mpemu inshuro zitatu, rimwe muri Eliya, muri Elisa, muri Yohana Umubatizi, guhamagara ishengero ngo risohoke n'amasigarira y'Abayuda inshuro zitanu. Ubuntu ukwizera kandi ni igitigiri cy'ubuntu, murabona ni byiza. Rero mwibuke ubutumwa bwarasezeranywe, kandi mu gihe aya mabanga yose yamaze kugigwa uruvangatirane n'umugwi w'abakuru b'amadini, bizosaba umuvugishwa avuye nyene ku Mana kugira ngo abihishure, kandi ibyo nyene nibyo yasezeranye gukora. Murabona rero nibuka ijambo ry'Uhoraho riza ku muhanuzi atari umunyeteolojiya. Umuhanuzi n'uwerekana ijambo ry'Imana, nta kintu ashobora kuvuga, ntashobora kuvuga ibyiyumviro byiwe bwite, ashobora gusa kuvuga iby'Imana ihishuye. N'umuhanuzi Baramu igihe yagerageza kugerageza kugurisha uburenganzira bwiwe, yavuze ati ni gute umuhanuzi uwo ari we wese yovuga ikintu na kimwe kiretse icyo Imana ishize mu kanwa kiwe? Ni ikintu Imana ikora ku buryo udashobora kuvuga ikindi kintu na kimwe, kandi uvuga muri ubwo buryo ntibirengeye ibyo woshobora. Namba woshobora kuvuga uti sisi sinshobora kugurura amaso yanjye, iyo uri kuraraba murabona ntushobora gushikira ikiganza cawe mu gihe utabishoboye. Murabona ntushobora kuba imbwa mu gihe uri umuntu. Murabona nuko gusa uremwe, kandi Imana yamye nayo mu bihe biciye muri Yesaya, Yeremiya na bose urya Yeriya mu bihe byarenganye igihe umugwi w'abakuru b'idini wabona ibintu byose byavanganye, wawe yorungitse umuhanuzi wayo ikamuhagurutsa imukuye ahantu hatazwi. Nta na kimwe mu bintu byabo yabarimwo, kandi yavuga ijambo ryayo agakurwa ku rubuga maze akagenda ari umuntu akaze gusa w'ukuri kw'Imana. Kandi uko niko ikintu we niko ibintu woshoboye niko nubwo buryo woshoboye kumumenya. Yavuze ati namba hari humwe muri mwebwe ari uwa mpemu canke umuhanuzi. Rero abahanuzi hariho ikintu nk'ingabire y'ubuvugishwa mu ishengero, ariko umuhanuzi yatoranijwe kuva kera kandi ategerezwa kuva kera ku bw'ico gihe. Murabona rero mugenzi, rero namba ubuvugishwa buje babiri canke batatu bategerezwa kwicara bagasuzuma ko ari bwo canke atari bwo imbere y'uko ishengero rishobora kubwakira. Ariko nta muntu n'umwe aje imbere y'umuhanuzi, kuko yari ijambo ry'Imana ry'ukuri, yari yo mu gihe ciwe. Wabona Imana yiyerekanye, ubu Imana yadusezeraniye ibyo ubugira kandi mu minsi ya nyuma kugira ngo akure umugeni mu mwanda w'amadini mu buryo bwonyine bishobora gukorwa. Ntibizokwigera bikorwa. Ishengero ntirishobora kwakira Kristo. Twebwe abapentekoti ntidushobora kwakira ubu butumwa mu buryo ishengero ririmwo uyu munsi. Ni gute tugiye kubandanya igihe cy'ishengero muri ubu buryo barimwo uyu munsi, mu gihe umwe wese arwanya uwundi n'ikindi kintu cyose, kandi mu buryo bw'idini? Yo, imbabazi n'umwanda byinjiye mu madini, kandi igihe cyose ndasabye umuhinga wese mu vyakahise ngo avuga ibinyuranye ico igihe cyose ubutumwa bwatanzwe ku isi kandi igihe babuhinduramo idini bwacabo bupfiraho nyene kandi Pentecote yakoze ikintu cyo kimwe n'icyo bakoze bose abapentecote basohotse mwebwe abo muri Assemblée of God igihe basogokuru banyu n'abanyoko basohoka bapfa mu madini kera hariya mu nama nkuru ya kera basemerera kandi bashima Imana kandi barwanya ibyo bintu kandi mwarahindukiye nkimbwa kubyo mwadashwe n'ingurube kubyo kubyondo byayo kandi mukora cyo kimwe nk'ibyo bakoze kandi ubu mwabandanya kandi ubu mwabandanya abidini mwabandanya muba bidini cyane kuburyo mwugara imitima yanyu y'impuhwe bisabwa kugira ikarata imbere y'uko umuntu ashobora kwifatanya namwe biragoye mwebwa bubumwe imana yabahaye ubutumwa nk'ubwo imaze aho kugira ngo muje imbere kandi mugume muciye bugufi mwongere mubandanye mwaracitse intege maze muca mugira umugwi wanyu idini none mugeze hehe mwese ya ya ndobo nyene nivyo kandi mwe mu w'Imana arabandanya je uhoraho nararuteye nzoru vomera ku murango no mwicoro ngo ntihagira umuntu yateguye iki ibi bintu bibaho kuva kera kandi itegerezwa kurungika ibi ikintu cambere kiza igihe atanguye kumanuka ava mwicuru nakamo mbega niki n'ubutumwa bushira abantu hamwe ubutumwa buraza ubwa mbere rero igihe cyo gutegura matara haguruka kandi mutegura matara yanyu mbega ni kumuteramye wa kangahe windwi suwa gatandatu windwi uyu mukwaraje haguruke maze mutegure amatara yanyu kandi barabikoze bamwe muri bo basanze batanafisa matara mu mavuta mu matara yabo murabona ariko n'igihe cyo gutegura matara n'igihe cy'amara kikane mbega yaseze niruka 17 ni Yesa ubwo buvugishwa bwose bushobora gushirwa mu rutonde bikwiriye muri iki gihe mu byanditswe turabona bigaragara neza hano ntihariho murabe ibintu byashitse mwene data mukundwa mushikanje igihe imana mwijurizi ko nshobora gupfira ha hejuru havugirwa ubutumwa bunyene mutegerezwa gusa gutembera impande n'impande mu mwanya mutoya ni gusa ni byiza cyane igihe ubonye imana iciva mwijuru igahagarara imbere y'umurwi w'abantu hanyuma igahagarara hariya itangaza ubwayo nkuko yamye ibikora kandi nuko nukuri kandi iyi ni bibiliya iruguruye bona ni byiza turi hano uburyo bwo gukora bw'amadini bwarapfuye byararangiye nibutso subira guhaguru kubugira kandi butso turigwa uko niko igirira ibishishwa mu murima bu buhunge injira muri Kristo ntuvuge ngo ndi umunywanyi w'aba Methodiste ndi umunywanyi w'aba Baptiste ndi umunywanyi w'aba Pentecoste injira muri Kristo iyo uri muri Kristo nta jambo ryanditswe hano utizera sinitwarira itsi cy'umuntu wari we wese yovuga kandi rero Imana ituma icyo kintu kigaragara kuko wewe igihe isuka mwemu ku ijambo mbega hashikiki neza nk'uko gusuka amazi ku rubuto rwari rwo rwose ruzobaho kandi ruzorondo kangu kugoko gagoruri uravuga uti naronse umubatizo mpewa mpemuyera ibyo ntibisigura ko wakijijwe ni kure y'ibyo raba hano ugizwe n'ibintu bitatu uri imbere muri uyu muhungu mutoya hari ubugingo igikurikirana impemu kandi igikurikirana umubiri rero ufise ingingo zitanu muri uyu mubiri zo kuvugana n'inzu yawe mu yo mwisi ntizizi ntizikorana n'izindi zisigaye ufise ingingo zitanu z'impemu hano urukundo n'agatima nama n'ibindi nk'ivyo ariko hano nahuba nico uri Yesu ntiyavuze ati imvurigwa ku babi nabeza shiri hano ivyatsi bibi n'ingano hariya kandi ubishire kwa amazi kandi ushire ko umwavu n'ibindi nk'ivyo ntizizobeshwaho byompi nayo mazi nyene byukuri rero mbega nibiki kimwe muri byo kizorondoka ivyatsi bya bibi kuko niko biri icyatsi kibi kizoduza ibiganza byacu kandi kivuze induru nka kurya nyene kwingano. Bibiliya ntivuga yuko mu minsi ya nyuma hazoza ba Kristo b'ibinyoma, si Yesu w'ibinyoma, rero ba Kristo b'ibinyoma abasizwe, abasizwe ijambo b'ibinyoma, abanyamadini basizwe, ariko si kubw'ijambo, kuko ijambo rizokwishingira intahe ubwaryo, ntirikeneye ikintu na kimwe kindi, rizokwishingira intahe ubwaryo, kandi hazoza basizwe b'ibinyoma. Murafisi bande yanjye bivuga ko kandi abo basi yo iyaba mwohamagaye umwe muri bo mukamubwira muti yo wewe uri Yesu yo habe namba, ntiboshobora kwihanganira ibyo. Ariko igihe bishitse kuri yo Imana ishimwe, ndafise ugusigwa kandi n'ugusigwa kw'inkomoko. Mwibuke Kayafa yari agufise nawe kandi yaravugishijwe n'Abaramu, yari agufise kandi yaravugishijwe, ariko ibyo ntaco bihuriye ko nibi mbere kiretse ko rwari urubuto rw'Imana akarema ngingo kiwe kuva ku itanguriro katoranijwe warazimiye. Sindajwe ishinga ningene utaka uvuga mu ndimi wiruka utaka, ibyo ntacyo bihuriye ko nibi. Icyatsi kibi gishobora guharurwa nk'ikindi cyose. Narabonye abatizera bahaguruka kandi bataka, hanyuma bakavuga mu ndimi kandi bakanywa amaraso mu gikankara cy'umutwe w'umuntu kandi bagamha magara Satani. Murabona kubw'ibyo ntushobora iyo mishisha shishimuko n'ibindi bintu tibagire n'umutima wawe muri iryo jambo, kandi uyo ni Kristo n'uryinjitse hariya, kandi urabona byigaragaza ubwaryo mu gihe yuguruka nk'urubuto rundi urwo ariko rwose no mu kwigaragaza kwaryo mu gihe ribayemwo. Riteri ntiyashobora kuzana ikindi kintu atari byatsi, aba bandi bashobora kuzana ibindi bintu. Turi mu gihe cy'ingano ubu, abaruteriyano b'inkomoko bo kwa Riteri bategerezwa kurondoka Riteri w'inkomoko, umupenekoti w'inkomoko yategerezwa kurondoka umupenekoti w'inkomoko. Nuko ariko twararenganye icyo gihe kandi turabandanya. Mbega murazi ko ishengero katolika ryatanguye ari rya penekoti, kandi mnamba ishengero penekoti rishobora kumara imyaka ibihumbi bibiri, rizoba rimeze nabi gusumba uko katolika iri ubu. Ibyo ni ukuri, mbwiye ibyo bene data bashikanje, abo nkunda kandi Imana irazi ibyo. Ariko mwibuke abagenzi ntegerezwa kuzohura namwe hariya mu rubanza, kandi ibyo ntibishobora guteba, ntegerezwa gushingira intahe ukuru kwariko. Igihe najya mu bikorane hari hamwe namwe nsengera abarwaye byari byiza, ariko maze kuzana ubutumwa, nimba ubutumwa bubandanya n'ubutumwa bw'ukuri, nimba ari bitangaza by'Imana by'inkomoko by'ukuri, hanyuma bikaguma muri birya rirya dini, mumenye ko atari by'Imana, kuko icyo kintu cyaramaze kuvugwa. Yesu yagiye hanyuma akiza abarwaye kugira ngo akwega amaso yabo abo bantu, hanyuma haza ubutumwa bwiwe uko n'ukuri. Hategerezwa kuba ikintu kinaka Imana yari igiye gutanguza, gusa kwa ugukiza indwara kw'Imana, ibitangaza byayo nk'ibyo, gukwega gusa amaso y'abantu, intumbero nyamukuru n'ubutumwa. Ibyo nibyo biva ngaha. Aragerageza kurondera ukuntu abantu bo kwemera kugira bicare hanyuma bamwumvirize. Murabona kuko hariho bamwe bariya batoranirijwe ubugingo, zimwe mu mbuto ingano zaguye mu ivu, inyoni zirazinoba za kandi zindi zaguye mu mahwa, kandi zindi zari zaguye mu ivu ryateguwe, ivu ryateguwe kera, hanyuma zirarwira. Rero nicyo kintu cya mbere ni gusohora ijwi. Ikintu cya mbere ni nzamba hamwe ni cyangwa ijwi, gusemerera hamwe ijwi, hanyuma inzamba, gusemerera intumwa itegura abantu. Icya kabiri ni ijwi ryizuka, ijwi nyene, iryo ijwi rivuga cyane muri Yohana 13:38-4 ryahamagaye Lazaro ava mu mva gushira umugeni hamwe, hanyuma izuka ry'abapfuye. Murabona kuduganwa naryo rero mwite tegereza ibintu bitatu bishika, n'iki gikurikira yari nzamba ijwi, gusemerera ijwi nzamba. Rero icya gatatu ni nzamba yo igihe cyose ku munsi mukuru w'inzamba ihamagarira abantu, maze ku munsi mukuru kandi ayazoba amazimano y'umugeni, amazimano y'umwagazi w'intama hamwe n'umugeni mu bicu. Murabona iki cya mbere kiza n'ubutumwa buhamagarira umugeni hamwe ikintu gikurikira n'izuka ry'umugeni asinziriye abapfuye inyuma mu bindi bihe bajanwa hamwe hanyuma umunsi mukuru mwijuru mu kirere kukicara icyo kintu kiba abagenzi tumaze gushikaho ubu turiteguye ikintu cyonyine ishengero risohoka ritegerezwa kuguma imbere y'umwana kugira rikomere imashini ihambaye igenya izoza umwanya wari wo wose uturiteguye rero ingano zizoturigwa imitumba ariko imbuto zizokoranirizwa mu kigega cyazo murabona mwebwe ntimuri impumyi muri abantu bazi ubwenge kandi nimba mura narahagaze ngaha nkavuga ibyo bintu mubigira nkana ndabivuga kuko n'ubugingo kuko ku mana mufise inshingano yo kubivuga kandi ntegerezwa kubivuga kandi ubutumwa bwanjye igihe cyose nzi inyuma hariya mu gukiza indwara n'ibindi nk'ibyo kwari kugira ngo nkwega abantu nzi yuko ubutumwa bwari kuza ubu rero buri hano kandi ibimatanishije shasharandwe vyoguruwe ayo mabanga no kwege kandi ivyo bintu nivyo byabaye sinabimenye ariko rero hariho abantu bahagaze ngaho ubu bari bahamgararanye nanje igihe mwese mwumvise mvuga ubwo butumwa bagenzi coba ari gihe kiki cya gitondo neza na neza aho ryavuze yuko ryari kuba abamarayika ndwi bari bahagaze aho bavuye mu ijuru kandi uko baduga hanyuma agashururu karabazana twebwe duhagaze turaba ukugene bagenda abanyabwenge barabifotoye mu bihugu byose gushika muri Mexique kandi hariya igihe nariko ndaraba umunsi umwe igihe natanguye kwigisha ibi bihendwi by'ishengero hanyuma narahamagaye Jacques Moore umunyateolojiya ahambaye navuze nti Jacques uyu muntu ahagaze ngaha ninde hari umwe asa n'umwana w'umuntu ahagaze hariya n'imishatsi yera nka Sheregi navuze nti yari akiri umusore yashoboye gute kuba afise imishatsi yera nk'ubwo yabw'intama yavuze ati mwene data Branham uwo yari umubiri w'ubwiza ibyo ntibyumvikanye neza ariko igihe nagiye mu cyumba hanyuma ndatangura gusenga yarambwiye ibyo ari byo murabona nigishije kenshi ko yari imana atari umuntu gusa we yari imana yigaragaje mu mubiri imana by'umwihariko imana y'urukundo bya byubahiro bihambaye by'imana byaje bigaragarira hano ku isi Yesu yari we rukundo rw'imana rwubatse umubiri uwo Yehova yabaye mu bwiwe yari kunengesera kose ku mana mu mubiri uwo imana yari yakugaragarije muri uyo mubiri byabaye ngombwa ko uyo mubiri upfa kugira bikunde ko yogesha umugeni amaraso yiwe rero nimwihweze umugeni ntiyogejwe gusa agaharirwa ariko yabiharuriwe nk'ukugororoka murabona mwoba mwarigeze kugerageza ijambo kugororoka mukabona isobanuro yaryo rero nk'akarorero niba mwene data Green yarumvise yuko nigeze kuba ndikonywa inzoga nariko nkora ibintu bibi hanyuma agasanga ntigeze mbikora niho yocaza akavuga ati ndakubabariye mwene data Branham urambabariye cewe sinigeze ndabikora umbabariye kubw'ikihe kintu murabona nimba mfise icaha niho noshobora kubabarirwa ariko nta kinyagira kihari kubwo kuba nakoze ibyo ariko ijambo gutsindanishirizwa ni nk'uko utigeze ukora bene ibyo habe namba gutsindanishirizwa kandi rero amaraso ya Yesu Kristo yoza ibyaha byacu gushikaho adushyira mu gitabo cy'ukwibagira cy'imana niwe wenyine ashobora kubikora twebwe ntidushoboye kugira imbabazi ariko ntidushobora kwibagira ariko nshobora kuguharira ariko kenshi nzoguma nibuka ibi bibi nuko rero ntuba uri umugororotsi warahariwe ariko munyonga z'uhoraho umugeni yabiharuriwe nk'ukugororoka ubwa mbere ntabwo yigeze akora uko amen yari ahagaze aho yabiriwe n'umwana agororotse w'imana ubwa mbere ntiyigeze akora icyaha kuki we yatoranijwe kuva kera yashyizwe muri uyu mutego rero amaze kumva kwa kuri acyarasohoka yamarasaca aramutunganya ahagaze hariya ruwera murabona we nta cyaha kimwagira habe na gato kubw'ibyo butumwa buriko bwegeranya umugeni urabona ubwo butumire ninzamba irya nyene we nakamo karenga we yarateye akamo kubwubwo butumire acazura Lazaro we yavuze nijwi rirenga Lazaro nuze hano urabona iryo jwi nyene rivyura rivyura umugena sinziriye abasinziriye itiro ry'urupfu iyo nzamba kubwijwi ry'inzamba mu gihe ivuze iri irahamagara kenshi inzamba yarahamagari y'abisirayeli ku musozi mukuru urabona uwo ari we wari umunsi mukuru wa Pentekoti wa munsi uhambaye mu kirere n'umunsi mukuru w'inzamba rero inzamba byasigura gukoraniriza abantu hamwe nimuze mu munsi mukuru w'inzamba rero ayo yaramazima ano yo mu kirere y'umwagati w'intama rero raba gukoranira hamwe n'umugeni mu minsi mikuru mu munsi mukuru w'inzamba amazimano y'umugeni twabibonye mu turorero ubu ni mu vyihweze mu kanya gato gusa imbere y'uko turangiza ni mwihweze turabibonye mu turorero rero nimba ushaka gusoma muri Matayo 18:16 havuga hati nkuko ibishinga nta hari bitatu murabona muri uwera igitabo cya mbere cya Yohana 5:7 no mu kubandanya gatatu camye na nta ryari cabona mbega uko n'ukuri ni isuzuma ko icyo kintu ari ukuri ibyabona bitatu birashinga intaha ijambo ryose izo rihoranywe rivuye mu kanwa k'ibyabona bibiri canke bitatu rero nimurabe twararose ibyabona bitatu gatatu ni icyabona rero haramaze kubaho ukuzamugwa inshuro zitatu mu isezerano rya kera mbega murazi ibyo nticabona rero nimwitegereze umwe yamwe yari Enoki ubundi yari Eliya kandi ubundi yari Yesu ari we buye ryo hagati rero yashinze impahe murabona yari buye ryo hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishaje kuko yategerezwa kubanza gupfa hanyuma rero akazamurwa yarapfuye yarabayeho agendana natwe ngaha maze rero arazamurwa kubera yari we buye ryo hagati ryamatanye ibintu bibiri hamwe inyuma y'izuka ryiwe nizamurwa mwitegereze ahejeje gukora ivyo no kubigaragaza isezerano rya kera ngaha twese turazi yuko Enoki yimuwe turazi yuko Eliya yadukanywe na gashururu uko n'ukuri mu guko n'umukogote w'umuriro kandi Yesu yarapfuye arahambwa arazuka kandi yabaye hano ku isi hanyuma arazamugwa ibuye ryo hagati hari batatu bashinga intahe mbega uko n'ukuri rero hari zamugwa rimwe ryabaye murazi ivyo reka turabe ko tobisoma vuba reka dufate Matayo igice cya 27 kandi reka dufate ibiri mu murongo wa 45 wa Matayo igice cya 27 reka turabe ko dushobora kubibona n'ingoga hanyuma turabe koko dushobora kuronka bikeye muri ibi byoshobora kudufasha n'ingoga 27 ku murongo wa 47 ndizeye navyanditse ngaha reka dusome uhereye ku isaha ya gatandatu ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose gushitsa ku isaha y'icenda nko ku isaha y'icenda Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati eli eli rama sabakatani bivuga ngo mana yanje niki gikikumpebesheje bamwe bamuhagaze babyumvise bavuga bati uyu muntu ahamagaye Eliya umwe muri bo aca arirukanga yabira sipongo ayutse nkarisha ayirungikisha irenga arayimusomesha ariko abandi bati turabe ko Eliya yoza kumukiza Yesu yongera gusemera n'ijwi rirenga umutimuraca ijwi rirenga raba igihe Yesu yacikane yasemereye n'ijwi rirenga n'umutimuraca kandi rabe igihugu gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitanta mugambo kubiri uhereye hejuru ugasica hasi isi irati gita ibitandara birasaduka kandi imva ziruguruka imivyimba byinshi yabera bari basinziriye irazurwa bamumva amaze kuzuka bashika mu gisagara cera babonekera benshi izamurwa rimwe ryarabaye gatatu kashitse mu isezerano rya kera kubiteguye kuri abo ijambo ry'uhoraho ryashitse murabona ijambo ry'uhoraho ryaje kuri Enoke ijambo ry'uhoraho ryaje kuri Eliya umuhanuzi wiwe murabona ijambo ry'uhoraho ryaje kuri Yesu murabona nimurabe mu isezerano rya kera abo bera bo mu isezerano rya kera igihiriza mugwa ryaba ubwa mbere nimwitegereze umurongo wa 55 ijwi ryiwe rirenze ryavuye abera abo mwisezerano rya kera neza na neza nk'uko ijwi rirenga ryavyuye Yesu canke ryavyuye Lazaro murabona ijwi rirenga ryavyuye kandi irya kabiri ryashikijwe mu Bitesalonike ba kabiri igice ca kane reka dusome gusa tubisome gusa mu minota mikeyi murabona bene data ntitugomba ko muyoberwa ivy'abasinzira n'ikiro ngo ntimubabare abo ni Abitesalonike ba mbere cyo kane cumi na kabiri iryo niryo rizoba izamugwa rya kabiri rizoba ari ukwega umugeni abera bo mu isezerano rya kera bagiye mu nyonga hayo mu iparadiso kandi abera bo mu isezerano rya kera baradugijwe n'ijwi ryiwe rirenga igihe bayaboroga umutima uraca kubera iki ikimazi ukubabarirwa ibyaha byabo uko barindiriye bizera yuko umwagazi w'intama ashitse yari kwaraza bari baratanze ikimazi umwagazi w'intama kandi igihe yapfa umutima uraca yasemereye n'ijwi rirenga kandi abera bo mu isezerano rya kera barabyutse nimurabe neza gusemerera n'ijwi rirenga kimwe no mu kugaruka kwiwe murabona umutima uraca kandi igihe yagira ibyo ikimazi cyari gishitse kandi paradiso yasigaye igaragara kandi abera bo mu isezerano rya kera basubiye kuza ku isi bagendagenda ku isi hanyuma binjirana nawe mu izamugwa ryiwe hariya Dawidi yavuze ati nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzugize ibihe byose yajanye iminyago agabira abantu ingabire kandi abera bo mu isezerano rya kera binjiranye nawe bavuze bati uyu mwami w'ubwiza ninde umwami w'ubwiza umunyenkomezi mu ntambara ngaha hano baraje bagendagenda Yesu yacanye iminyago agabira abantu ingabire kandi nguyu araje nabera bo mu isezerano rya kera kandi yinjirana mu marembo mashasha iyo hejuru avuga ati nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzugize ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike ijwi rya Jeriva ibwina rivuga riti ninde ari umwami w'ubwiza n'uhoraho afise ahambaye mu ntambara inzugi zarugurutse kandi Yesu uwatsinze yajanye iminyago nyago agabira abantu ingabire abamwizeye kandi ijambo ryaje kuri bo hariya bera bo mu isezerano rya kera ryabaryamye hariya barindiriye yajanye iminyago agabira abantu atuga hejuru yafashe abera bo mu isezerano rya kera ca ajana nabo hari izamugwa rimwe rimaze kuba izamugwa rikurikira ryabaye mu cete ca kabiri cy'Abitesalonike ku bwishengero umugeni azotuka azotsamugwa mu bwiza twebwe tuzoba tukiri bazima iyo ni imibiri yasigaye ku isi ntituzobuza canke kuzibira abazoba basinziriye kuko inzamba y'Imana izovuga bwa mbere kandi abapfiriye muri Kristo bazotuka murabona twebwe abazima kandi bazoba bakiriho tuzotsamuranwa nabo uyundi munsi nari mpagaze mu ikona ry'ibarabara kandi nari mpagaze ku ikona ry'ibarabara kandi nariko ndaraba ibirori by'umunsi mukuru wa armistice kandi igihe byabaye naduze ku ibarabara nahagaze aho umuhungu wanje mutoyi Joseph haje ubwa mbere ikiduga cy'ingwano cya mbere cya kera ikiduga cy'ingwano cya kera ibyuma byaje yahaje ikiduga cy'ingwano gihambaye cya Sherman cyo mu ntambara nshasha n'iminwa y'inkoho minini rasi ibisasu iminwa bongerezako n'ibindi nyuma yaho haje abasirikare inyenyeri z'inzahabu y'abamama inyuma yaho haje brende ifise hasi yemwe hepfo haje brende aho haje umurwi kandi kuri iyo imbere hari imva y'umusoda atazwi kandi hariya hahagaze uwo musoda yari ahagaze aho acunze iyo mva hari hahagaze umusoda wo mu mavi kurundi ruhande hari hahagaze umusoda kandi hari ahagahome kagabura kandi kurundi ruhande hicaye umugore afise inyenyeri y'izahabu yari yapfishije umuhungu wiwe ahandi hari hicaye umugore akiri mutoyi yunamitse umutwe wiwe ku meza ariko ararira umuhungu mutoyi yambaye imishambara yari yicaye ku ruhande amosoza koroka mu maso yiwe yari yabuze se niyumvirije nti numubabaru meze gute nahagazaho nditegereza ndabona abo basoda bashaje bari bari mu basoda bakeyi basigaye bagendagenda hiyo hasi bamugaye n'ugusaza nk'uko n'impuzu zabo zishaje ariko bari banezerewe kunetse kuzerekana kuko bari abanyamerika niyumviriye nti yo mana yanje we umunsi umwe hazoba kwa sana kuvuye mu icuru kandi abapfiriye muri Kristo batsotsa ku bwa mbere abo bera bo mu isezerano rya kera hari inyuma barindiriye batsofyiruka maze basohoke hiyo ubwa mbere hanyuma benjire mwizuka bazojana bazoja rimwe na rimwe ku murongo maze baje mu kirere imibiri ya kera yambaye ugupfa izoba yahinduwe ikagirwa nk'umubiri wiwe w'ubwiza ni nibirori bimeze gute bizobaho igihe kizotangura kwinjira mwijuru umwe muri ino minsi muri ico gihe kizamugwa cegereje yo berekana n'umunezera maraso ya Yesu Kristo kubikiriza byabo ubutumwa bw'Imana mu gihe babayemo ico nico gihe turindiriye mwene data ni murabe rero mukurangiza izuka rya kabiri bose rya mbere byarabaye irya kabiri rigira ribe ubunyene riri mu gushika ubunyene rero irya gatatu ni ibyabo na bibiri byo bya mu byashyiriwe Yohana 11:11 na 12 kangaba ni babandi bagarukana na mpemu wa Kristo kugira bashingi ntahe abashingiri ntaha ba Yuda kwa kundi Yosefu yakoze kuri bene se kandi nimwibuka imivyimba yabo izogaragara mu ibarabara iminsi itatu n'igice hanyuma mpemu w'ubugingo izobinjiramo kandi bazo bazamurwe bacanwe mwicuru niko kuzamugwa gatatu ko mwisezerano rishasha kuzamugwa gatatu ko mwisezerano rya kera kose kwararenganye rero turiteguye turindiriye kuzamugwa izamugwa ryabera ibyo byaravuzwe kandi bizobukwa igihe Imana ivuze ikintu icyo ari cyo cyose iti amajuru n'isi bizopfa ariko iryo jambo ntirizopfaho igihe Imana yavuga hariya mu itangurira igice cya mbere yavuze iti nihabeho umuco kandi birashoboka ko byafashe imyaka majana imbere yuko haba umuco n'umwe yavuze ati nihabeho ikigazi nihabeho igiti cy'umweroni nihabeho ubugaragwa nihabeho umusozi nihabeho iki yaravuze murabona kandi bimaze gusa kuva mu kanwa kiwe mu ijambo bitegerezwa kugaragara bitegerezwa kuba igihe rero umunsi umwe ihamagara ihanga ryayo ngo risohoke kandi ryari yari yapfukanye n'umugabo yitwa Mose mu buryo bw'inkingi y'umuriro umuco wera umuriro wera kandi Mose ntiya abantu ntibashaka kwizera Mose rero yaciye avuga ati basohore bazane kuri uyu musozi kirya gitondo musozi wose wari wuzuye umuriro ni nkuba nimi turagaro gutyo hanyuma abantu bavuga bati ntureke ngo Imana ivuge reka Mose avuge murabona naho ubundi turabona Imana yavuze isi sinzokongera kuvugana nabuku ariko nzobahagurukiriza umuhanuzi kandi nzovugira muri we kandi cyazovuga kizoshika ico gihe muzomwumvirize kuko ndi kumwe nawe rero ivyo yarabivuze yavuze ko bizoshika eheraba uyu muhanuzi Yesaya ahagaze hari umugabo umugabo w'ubwenge umwami yamwiyumvi iraneza kuko ibari barabanye na Uziya umwami yari umuntu ahambaye igihe kimwe yagerageje gufata ikibanza cy'umuvuga butumwa arinjira acafatwa n'imibembe kandi nivyo nabwiye abagwiza tunga ntimuzigere mugerageza gufata ikibanza cy'umuvuga butumwa oya mugenzi mwe muraguma neza ho muri murabona mukora akazi kanya Imana yabashize icyo yababwiye gukora asangwa uri urutoki ntushobora kuzobugutwi sanguru rugutwe ruzikera ubizuru izuru cankicisho murabona mugume mu kibanza cyanyu mwarumvise bwa butumwa urya munsi ku radio kugerageza gukorera Imana igikorwa Dawidi umwami yasizwe abantu bose bari ko bavugira hejuru kandi bavuze induru bati ni byiza ariko ntiyigeze asigutse umuhanuzi w'Imana kandi harapfuye umuntu maze byose birononekara ntugerageze gukorera icitse Imana wewe rindira gushikaho ibisabwa ni imana byose bikwira bireke bibe mu buryo bwo iyo ikora ntangure iki kintu kinini nzokora iki mera magabo mwene data rero Dawidi yarazi neza uko biri Natani yari mu gihugu icyo gihe ntibigeze bamusiguza namba murabona yigishije yagishije inama abakapitene b'amajana n'ibihumbi abantu bose bakomye induru kandi basemerera banatakamba hoku bari bafise ibishobisho byose by'ikinyedini ariko ntibyari ku murongo no ku rutonde rw'ijambo ry'Imana kandi ntibyakunze ikindi kintu cyose kitari ku murongo no ku rutonde rw'ijambo ry'Imana ntizizokunda ijambo ry'Imana gusa niryo rizokwama rihagaze ijuru n'isi bizovaho ariko ijambo ryanje ntirizovaho itegereze Yesaya urya musore w'ubwenge ahagaze hariya ubwo nyene ntemamutsa ntiyashobora kuvuga ibinyuranye yari umuhanuzi yavuze ati umve inkukuma inkumi zosama inda kukumwana atuvukiye umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu azokwitwa umujanama umwamukama w'amahoro Imana y'ubushobozi data watwese ahoraho iherezo rya ubutware buzoba ku bitugu byiwe iherezo rya ukugwira kubutware bwiwe ntikuzogira iherezo mbega urya mugabo yashobora kuvuga gute akoresheje ubwenge ko inkumi izotwara inda abantu bose barabirondera byari byaravuzwe byari nikuhora hagize byategerezwa gushika kuko byari jambo ry'Imana nkuko byari bimeze mu itanguriro aho yatera zirya mbuto munsi y'ibiyagaho yari kiri ibuziba yariko ubusa gusa kandi amazi yari apfutse idamba murabona byategerezwa gushika amaze umunsi w'imyaka 18 heze inkumi yasamye inda y'urubuto rw'Imana urubuto rwaremwe yabyaye umuhungu uwo muhungu nyene yahagaze hariya igihe kimwe yavuze ati Lazaro sohoka amaze umuntu yaramaze iminsi ne yapfuye yaboze izuru ryiwe ryakorotse anuka yarasohotse yavuze ati ntimutangazwe nico kuko igihe kigiye kuza amina aha bari mumva boss bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana rero ryaravuzwe bitegerezwa kuzoshika uko hazobizamurwa yo mana we ndibuka bwa butumwa bwanje bwa nyuma muri California aho nari nziko ntazosubira kandi navuze imbere y'igihe ndi Los Angeles zo twibiri bwina mu kiyaga nikuhora hagize bizoba karabaye ntacho isigaranye kayaraheze byari sinzi igihe ariko izotwibira neza inyuma yuko nyamugigima zitanguye kunyiganyiza no kugigima abagabo benshi hano muribuka mwari muhagaze hariya rurya rutarurya munsi gihe umumarayika yamanuka hariya hanyuma urya muco n'umuriro ubiratibuka bivuye mu ijuru iruhande y'urutare aho twari duhagaze amabuye yaratibutse ava ku musozi agwa hariya hose cyaratibutse gatatu cyaraturitse gatatu rwose navuze nti intara yo mu burengerazuba izocirwa urubanza haheze iminsi ibiri nyuma y'ibyo Alaska yahatswe gutibuka muribuka ya mana inyene yavutse birya yavuze iti Los Angeles irapfumwe kandi yarangiye sinzi igihe sinoshobora kubibabwira sinari nzi ko ibyo navuze ariko uyu mwene data ngaha nibaza ko yari oya umwe muri ba Mosele ndibaza twari kumwe mwibarabara hariya sinari nzi icyo byasigura kugeza nsubije amaso inyuma naravye mu byanditswe kandi Yesu yavuze ati Kaperinawumu Kaperinawumu kangahe mbega uzoshirwa hejuru canke gushika ku ijuru uzotiburwa ikuzimu kuko ibikomeye byakorewe muri wewe ibyo biba byakorewe I Sodomu haba hakiriho na bugingo n'ubu kandi inyuma y'imyaka hafi 150 kuvaho Sodomu yari yiteguye ku isi rero Kaperinawumu nayo uyu munsi iri mu mazi kandi rya mpemu y'Imana nyene yavuze birya bintu byose kandi gakora birya bintu byose yavuze hari yiti yo wagisagara Kaperinawumu wiyita amazina y'abamarayika Los Angeles esingene washize hejuru wishize hejuru ngushike mwijuru umuzi w'icicaro bwite wa cha Satani murabona warishize hejuru nitongo ry'abapfuye kubavuga butumwa abantu beza baja hari yamaze bagapfa nk'imbeba mbega agahombo wewe wiyita amazina y'abamarayika kubw'ibikomeye byakorewe muri wewe ivyo biba bya iyo biba byarakorewe Sodomu haba hakiriho na bugingo nuba ariko igihe cawe kirageze muri tegereza kandi murabe bitabaye nzoba ndumuhanuzi w'ikinyoma murabona ngico kiriya ngaha ho kiri ndibuka rirya joyi imbere yuko birya ndabibona narigeze iyerekwa nagize iyerekwa ry'umugeni nahagaze hari yamaze mbona umugeni mwiza gusa yambaye neza n'ibindi agenda genda jaha hari umuntu yare ampagati ruhande muri irirya yerekwa maze ndabona bavuga bati ukwerekwa umugeni naramubonye arenganye baje kuri uru ruhande barazunguruka narabyuna narayumvise nari karaduga amashengera duga za kuri urwo ruhande haji shengero ryo muri Aziya ayo mbega umucafu ngirye ishengero ry'Iburaya yo mana we munyuma numva umudiho wa Rock and the Lord yari Miss America ishengero ntani mpuzu yari yambaye yari afisi impapuro zi nginagina nk'ikinyamakuru azifashe imbere yiwe atamba ku mudiho wa Rock and the Lord Miss America ishengero nari mpagaze harya mu nyonga hiwe nari yumviriye nti yo mana nk'umukozi w'Imana sangwa ivyo ari byo byiza twashoboye gukora yo 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 murazi ingene mwiyumva hanyuma ndiyumvira nti mana nyegeza hamwe no shobora kuva hano gusa mbega nimba inyuma y'ibyo twakoze byose twashoboye gukuramo ivyo nimba ari ivyo none hanyuma igihabo bagore barengana bose bakora ibintu by'ubwoko bwa Rocken n'ibindi n'imishatsi migufi n'amasura asize amarangi kandi aho barengana uko byitwa ko ari inkumi za Kristo hanyuma renganya uko nahindukije umutwe murabizi nshidzika imbere yanje byari bit yisoni imigongo yabehe ngabo bagenda uko kandi nahindukije umutwe kugira ngo ndire gakutya navuze nti sino shobora kubyihanganira hariya we ahagaze hariya nanje nkabanzi yuko jewe ndi umukozi w'Imana mu ishengero akaba ari ibyo namukoreye navuze nti yo mana sino shobora kubiraba reka nipfire reka ndeka nda nkamangane nkuko kandi ubwo nyene mbagiye igihe cyose umwe muri abo yaza baca basohoka bakaja ahantu hanaka bakagumayo numva gusijwe bariko baragenda hanyuma numvise ikintu kivuga ngo mwabahizi mwe nararabye maze mbona nguwo wa murwi w'abakobwa bera neza na neza uko biri bambaye neza bose imishatsi yabo igera inyuma mu migongo yabo batekanye basa neza bagendagenda nk'uku ku mudiho w'ubutumwa bwiza yari jambo basa nk'abavuye mu bihugu byose nariko ndababara aho barengana nda babona barengana aho kumanuka batanguye kuduga nitegereje umwe yariko agerageza babiri canke batatu muri bo bariko baragerageza kuva ku murongo narasemereye nti guma mu murongo ncamva mwiyerekwa nari mpagaze mu cyumba semerera nti guma ku murongo umurongo wa ndiko ndibaza mbega vyoba vyaramaze kuba mbega umugeni yoba yaramaze guhamagarwa mbega nivyo turiko turacamwo uno munsi ategerezwa kubu mbwa maza gakorwa mu ishusho ya Kristo kandi Kristo ni jambo nicyo kintu cyonyene murabona birimwo hariya mu ijambo ni gusa murabona nta kintu na kimwe gishobora kongerwa ko ntashobora kuba umugore afise ukuboko kumwe nk'uko umugabo ukundi nako kumeze nk'uko imbwa ategerezwa kuba neza na neza afise ijambo ry'umwami nk'uko we ari jambo umugeni n'igice cy'umukwe umugore n'igice cy'umugabo wiwe kuko yakuwe mu mugabo wiwe Eva yari gice cyakuwe mu ruvavu kwa Adamu n'umugeni rero nuko ntiyakuwe mu idini ariko yakuwe mu gikiriza cy'ijambo ry'Imana ry'iki gihe izamurwa inzamba y'umwami zovuga abapfiriye muri Kristo bazozuka basangire na ubyiza bw'ukuzuka kwiwe aha batoranirijwe bazokoranira iwabo mu ijuru igihe inzamba izovuga hariya reka twese tugerageze kuzobayo bagenzi Imana ibahezagire byaravuzwe bategerezwa gushika bizoshika kandi gato bantu nta n'umwe ashaka gupfa nta n'umwe ashaka kuzimira reka ndababwire ibyo mukora byose uko muca gusenga neza ntacyo bimbwiye cyangwa uko muri abizigirwa mu ishengero ibyo ni byiza nta wo birwanya ni ngombwa ko muca gusenga ibyo ni mubikore mubandanye muca gusenga ariko ibyo ari byo byose ni mukute mukuni mute kuri migenzo yanyu maze muce neza na neza muri Kristo kuko umunsi umwe izovuga maze musange mwashizwe ko ikimenyetso cy'igikoko mutazi n'icyari cyo kugezaho igihe kizoba carenganye ibyo ni byo neza na neza n'ukuri Imana ibahezagire mu mbabarire ko nabagumije kandi mwibuke narabagumije ngaha igihe kirekire n'iby'ukuri kandi ishikanwa mwatanze kubwanje ibyo sinabasabye ngo mubikore mwene data ibyo ni imyifato y'urupfaso ni murabi bifata hanyuma murihe iyi hoteli uyu mwanya narengeje ko kuko nayigumije nari mfise ibintu bike ngaha mfise impapuro nk'umunani canke 12 zirenga kuri izo na kuri iryo zamugwa hariya ariko sinari mfise umwanya wo kuzivuga ko Imana ibahezagire murabona umwami Yesu ubu nimuze duhagarara kanya gato yigusa dutekane duciye bugufi kandi mwibuke ivyo navuze mwibuke turi mu bihe vya nyuma ayo aya mahanga ariko arasambuka Isirayeli iri kwirakangura iri kanga ibimenyetso bibiliya yavuze imisi y'abanyamahanga iraharuye bakikujwe n'ibiteye ubwoba nimugaruke kubanye umwebwe basanzaye umunsi wo gucungugurekereje imitima y'abantu yuzuye ubwoba bwinshi nimwuzure mpemu amatara yanyagume yaka kandi yuzuye raba hejuru gucungugwa kwanyu kwawe kuregereje ibyo murabitsi abahanuzi b'ibinyoma bariko barabesha bahakana ukuri kw'Imana ivyo vyose turazi ko ari ukuri ntimutubitsi ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere kandi yakutsaga kiza kanje kugiti ikaruvariyo ni bangahe bamukunda by'ukuri muduhize ibiganza ubu nifuza yuko mu gihe dusubira kuyiririmba muramutse umuntu abegereye muvuge muti Imana ibahezagire wa mugenzi turi ingenzi sivyo ingenzi na kavantara ndamukunda nibyo aho kumeza ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere kandi yakuza gakiza kanje kugiti ikaruvariyo murashaka kuzamurwa ni bande bipfuza kuzamurwa nimuvuge muti mana ndashaka kubishobozwa n'umutima wanje wose fata ukuboko kw'Imana kudahinduka murazi yo ndirimbo urayitiga mushiki wacu fata ukuboko kw'Imana kudahinduka sinzi ico umudiho wiyo uyihe fata ukuboko kw'Imana kudahinduka fata ukuboko kw'Imana kudahinduka ubakira ibyitikiro byawe ku bintu bidashira fata ukuboko kw'Imana kudahinduka murabikunda ku mpera y'urugendo rwacu ni waba warabaye umwizigirwa yanzu yawe yo mubwiza umutima wawe watugishwe mu mpemu uzoyibona fata ukuboko kw'Imana kudahinduka fata ukuboko kw'Imana kudahinduka ubakira ibyizigiro byawe ku bintu bidashira fata ukuboko kw'Imana kudahinduka ubu ndashaka ko mwunamika imitwe yanya kanya gatoya ntukipfuze amatunga tacamaze yo muri iyi si ahera n'ingoga cyane rondera kuronka itunga ryo mu ijuru ritazokwigera rihera afata ukuboko kw'Imana kudahinduka afata ukuboko kw'Imana kudahinduka ubakira ibyizigiro byawe ku bintu bidashira afata ukuboko kw'Imana kudahinduka imitwe yanyu yunamitse mushira ibi ku mitima mumenye ko twunamitse imitwe yacu ku ivu twakuwemo umunsi umwe tuzorisubizwamo kandi mumenye ko aho imbere mufise ubugingo uzorenguka imbere y'Imana kandi ukaba wumva utiteguye iryo zamurwa by'ukuri hamwe ryoba ryari ukuri uyu mugoroba kandi ukaba wipfuza kwibukwa mu masengesho duzi ikiganza cawe nta kibanza dufise cyo guhamagara ku gicaniro n'ubundi igicaniro cawe kiri mu mutima wawe duzi ibiganza Imana iguhezagire nawe nawe mana we numva ntiteguye mwene data Brana ndanda by'ukuri ndanda ndashaka kuba umukristo naragerageje kumuba ariko hama hari ikintu kibuze ndanda shoko ntari aho nari nkwiriye kuba meze gira ubuntu mana ndatugije ikiganza canje ngirira ubuntu rero hari biganza nka 20 canke 25 byamaze kuduzwa muri aka karwi gatoyi hari ibindi dubihava biduzwa mana mukundwa urazi kiri nyuma ya kirya kiganza harya hepfo munsi y'umutima ndasenga mana mukundwa njejwe ikintu kimwe gusa ntacyo nikuvuga ukuri kandi mana mukundwa nipfumbipfuza gukizwa barabishaka by'ukuri bashaka ibi bintu by'ibishobishobi byo gushuha ibintu by'amadini zanemera imigenzo yongerejweho baratahura data ko ari ijambo ry'Imana ritunganye ritononywe ibintu byose bizovaho mbere n'amajuru n'isi ariko ntibizovaho kandi nitwaba turi jambisi zovaho munsi yacu ariko twebwe ntidushobora kuvaho kuko turi jambo umugeni w'umukwe ndasenge y'umwe wese ko wobibaronsa data n'isengesho ryanje rivuye ku mutima kandi umbabarire data kuba nari mfise ruhagarara kuri uyu mugoroba nashitse ngaha ntevye kandi nari njugumira mvuga amajambo acagaguye kandi avunaguye mu buryo kanaka mwemu yera yishire hamwe mu buryo bw'ubumana bwawe bwite maze uyashikane mu mitima y'aba bantu nkayavuye ku mutima wanje ni impamvu n'intumbero mfise kubgawe sivyo ga mwami kandi ukize bashobora gukira bazane kuri wewe mwami kandi twiteguriye kirya gihe cyo kuzamugwa cegereje kuko ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo amen imani bahezagire ubu rero urongoye iki gikorane